mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, hariho umuntu ngaha ashobora kwatsitara. Bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya 29 ukwezi kw'12 umwaka w'1963 i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data, mureka ririmbe. Muze twunamike imitwe yacu ubu. Data wacu wo mu ijuru, turagushimiye muri iki gitondo kubera ukugira neza kwawe n'imbabazi zawe, kuduha akaryo ko gukoranira hamwe ngaho ubugira, kandi umunsi umwe muri uru ruhande rw'ibihe bidashira bihambaye, usenga umwe dukunda, Umwami Yesu Kristo. Turagushimiye kuko yaje ku isi kuducungura, akadukura mu buzima bw'icyaha, kandi kuduha uyu mugabane uhambaye dufise biciye mu kugororoka kwiwe. Kandi nk'uko twebwe muri iki gitondo turi ngaha nk'abaserukizi biwe kumanyagurira uyu mutsima w'ubugingo kuri iri koraniro ririndiriye, ese mpemu yera yohumeka ijambo ryose kandi akarishyira mu mitima y'abantu, nyene nuko dukenye tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nimwicare. Atankeka mbona ibiko ari ibakwe rihambaye muri iki gitondo, kandi kuba mpagaze ngaha hamwe namwe murantunga, nta handi hantu dufise kuruta aho gufatira neza abantu. Inyubako yacu ntiyagutse bikwiye, kandi turashima cyane kuba turi ngaha muri iyi minsi y'akaruhuko, tuvuye hepfo wacu mu Tucson, kandi ikirere cyasa n'ikimeze nabi, ariko turanezerewe kuba ngaha no kugira iki gikora. Ubu ndashaka gutangaza yuko iri joro hajya kuba igikorane cyo gusengera abarwaye cyangwa amasengesho y'abarwaye, kandi nabibwiye Billy ubu neza na neza yavuze ati ni byiza uja gukora iki. Yavuze ati aho rero byoba byiza utanze amakarata amwe muri iri joro nk'isaha 12 n'igice, ku buryo abantu bataja, kandi murabona abantu bararundanye cyane ngaha, turashobora kumenya nyene uko tubaza n'umwe, ku buryo ushobora guhamagara ku nomero y'ikarata yawe. Gutyo rero ntihaja kuba ukugundana na gutoya, turashobora kubahamagara gusa umwe, tukabareka bakinjira mu murongo mu gihe tubasengera. Rero mwebwe namba murwaye canke mufise abakunzi barwaye, akandi mushaka kubaza na muze nk'isaha 12 n'igice, ikintu nk'ici isaha imwe, hanyuma uronke ikarata yo gusengeragwa abagwaye, azoba ari ku muryango canke aja kuzibaha muri ko murinjira. Kandi rero iki kizoba nkumbure ari nk'ubwa nyuma ngarutse ngaha mu gihe kinaka, kuko mfise gahunda nyinshi cyane ubu ariko, kandi ndacari muri Amerika imbere y'uko iki ritangura. Rero twebwe nkumbure tuzogaruka kandi nyuma gatoye muri iri ci namba umwami abishatse. Nkifuza ko asangwa ndonse ikibanza ngaha ni haba haraka yagakeza, nari ngiye kubaza biri nipfuza kuvuga kuri izo na nzambandwi kugira igikorane ngaha cy'inzambandwi namba umwami abishatse, kuko ibyo ibihendwe by'ishengero n'ibimatanishije ishasharandwi. Rero ubu inzambi ndwi kandi hashoboye kuboneka kanyanko mu kwezi kwa gatandatu, aho abantu baba bafise akaruhuko kubaha umwanya ku buryo bashobora kwinjira. Kandi ndanezerewe kubona mwene data Shepherd ngaha muri iki gitondo avuye mu bitaro, nari nasohotse kuja kumuraba uwundi munsi, kandi mushiki wacu Shepherd sinashoboye kuguhamagara ejo, rirya ndoto wandungikiye yari nzija cane rwose. Murabona nk'uko vyari bimeze Kristo mu bicu ari kuri iyi farasi yera, ariko akiboshwe, murabona, ariko yamara imbere y'uko bizimangana umuryango wawe wose warabibonye. Iyo insiguro y'iyo ndoto nuko umuryango umuryango wawe wabonye gukora kwiwe ko muri iyi minsi ya nyuma imbere y'uko bihera uko byari bimeze rero ni bya mwe mu rwose kandi umuhezagiro mwiza cyane kuri wewe umuryango wawe uriya muryango wari uvuye mu mibabari hambaye gushikaho bari uno munsi kandi ubu turafise ikintu kibabaje gatoyi muri iki gitondo kuva mvuye ngaho umwe mu bagenzi bacu bagaciro kandi mubaza muri iyi nyubako umuryango wa Coste abo dukunda twese baza bavuye iburasirazuba kandi canke bava ishikago hafi kandi mushiki wacu Billy Habib na numupfukanye wiwe Armstrong nabo bakobwa bose ba niyumvira yuko ubwa mbere barabanazalene hanyuma baza ku mwami kandi barabagenzi bacu bagaciro cyane kandi mwene data na mushiki wacu Coste sena nyina wabo bari mu nzira ija muhira uriya munsi bapfuye hari iburengerazuba hanyuma umuntu umwe anyenera mu ibarabara aca yica mushiki wacu Coste ubwo nyene kandi mu gihe bampamagara hariya Itikson kandi naravyumvise nari nicaye neza hariya n'igikopo c'ivyamwa yari yankoreye nyene nicaye kukumeza rero ntimuzi ukuntu vyatumye niyumva ariko niyumvira yuko ndashima umwami muri iki gitondo ntivyabaye ngombwa ko arinda kubabara yarakuze kandi ntivyabaye ngombwa ko arinda kubabara kandi yagiye muhira kubana n'Imana nariko ndiyumvira gusa kandi mvugana n'abakobwa biwe babiri ubu nyene hariya muri kirya cumba mwene data ari ngaha muri iki gitondo yaravunitse imbavu zimwe rero naramuhamagaye ari mu bitaro kandi aho yararwariye hariya muri misuri n'imbavu ziwe zavunitse n'ibindi ariko yarafise ubuhizi nyabwo mu Kristo nyawe azi yuko umwamikazi wiwe mutoye atapfuye ari ibihe byose hamwe na Kristo kandi hazoba igihe cyo kuba hamwe Yobu yaravuze igihe kimwe ati icyo mukandisha ikuzimu ukandindira hihishije gushitsaho uburake bwawe buzoshirira mwaragize mwarigeze mubona Imana mu byare mwikora ikintu kimwe ni nk'amazi yo mu biti aca mu mizi agaburira ari mu biti ngaha hejuru afashe ku mababi kandi mbere y'uko igihe cyo gukanya cyane kiza bwasutswe ku isi murabona hariho igihe isi itagira igihe cyo gukanya kandi mu nganji y'imyaka igihumbi ntihazokwigera habaho ibindi bihe byo gukanya murabona rero n'uburake buri ku isi rero igihe ibyo byashika murabona imbere y'uko uburake buzi Imana mu mbabazi zayirungika yo maza aca mu biti abigaburira neza na neza hasi mu munsi y'ubutaka mu mizi y'icyo giti kandi akaguma hariya gushika uburake bw'igihe cyo gukanya buheze hanyuma kikongera kikaduga murabona mu gihe cy'agatasi yo icyo mpukampisha ikuzimu ukandindira hihishije gushitsaho uburake bwawe buzoherera icyo nico yakoreye mushike wacu icyo nico akorera abakristo bose mwene data Coste Imana iguhezagire ndanezerewe cyane yuko ikidodo c'Imana gifasha mu gihe cy'amakuba ndazi bya ariko aracamwo kuko naraciye mu bintu bisa gutyo haraciye imyaka ariko nda umwe dutegerezwa kuja bukurwo ruzi ruhambaye kandi jewe kizoba igihe canje umwe muri iyi minsi ariko nkuko Dawidi yavuze ati sinzogiri kibi ntinya kuko uri kumwe nanje inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nibyo bimpumuriza rero mukwibuka mushiki wacu Coste mushiki wacu w'agaciro yagiye ku mana nda nk'icibutso gitoyi kuriwe muri iki gitondo ndashaka ko ishengero rihagarara kanya gatoyi gusa muze twunamika imitwe yacu kandi twiyumvira ukuntu umwe igihe kimwe haraheze iminsi mike yagendagenda muri ino nyubako yinjira kandi asohoka ari muri twebwe atura mutsa umukristo mukundwa ari hariya hantu umwami yandetse nkabona haraciye igihe gitoya umugore akiri muto kandi arindiriye kuza k'umuryango wiwe data wacu wo mu ijuru turagushimiye ku bw'ibyo byibutso bya mushiki wacu Coste mbega mushiki w'agaciro mukundwa rero igihe kigeze yuko turangiza ikiringo cy'ubuzima twagenewe dutegerezwa kujabuka urwo ruzi turagushimiye yuko bitabaye ngombwa ko aba abanza kubabara ntihategerezwa kuba ikintu na kimwe kimurwanya ngaha yategerezwa kubabarizwa yagiye neza na neza mu maboko y'Imana mu mwanya muto yiguza umugabo wiwe abana biwe bari ngaha muri iki gitondo mwami bagarutse ubwo nyene ku gikorwa bashinzwe Yesu kuntu tugushimira kuri uko kwizera kubuhizi ukwizera kwa badata kugumaho naho hoba mwibohero urubeya rw'umuriro canke inkota turagushimiye kuri ibi bintu byose uruhure ubugingo bwiwe bw'agaciro mwami yari mushiki wacu umubabaro ibitonyanga bya Mose zibimanukira mu mitima yacu kubera kutaba ngaha kwiwe ariko umunezero wiburuka uva muri ibyo bitonyanga bya musozi utamenyesha atagukekeranya ijambo ryawe yuko ari home mu bugingo budapfa ko adashobora kuzokwigera apfa kandi ntasanganya ryigera riba aho ari ubu arindiriye gusabo bazojana rero kuba hamwe uhezagire mwene data kose kandi uhezagire abakobwa biwe n'umuryango wiwe mwami nabo bakunzi nabo bose bamukunda kandi umunsi umwe data turizeye kumubona hariya hejuru hakurya hahambaye ahatandwara umubabaro n'urupfu imbere y'ico gihe utunganye twese dufise amagara meza kandi tumeze neza tugukorera kandi turindiriye igishi kurya munsi ni mu izina rya Yesu tubisavye amina Ese mwemu yera hambaye yo korana natwe ngaha muri iyi nyubako mu kuduhishurira ijambo ryiwe ese yo ruhura ubugingo bwiwe bw'ubuhizi mu mahoro gushikaho tuzobonanira ubu hano harashushe muri iki gitondo kuko ni mibiri murabizi imibiri y'abantu benshi iri hamwe iratera ubushuhe rero twashaka gutanga itangazo rimwe na rimwe ikoraniro ryacu ngaha biba birebire by'igitondo impamvu nuko mu by'ukuri si byiza kugira ikorani gikorane kirekire gutyo kuko isaha isaha n'igice canke rimwe na rimwe amasaha abiri ariko icyo ngiye gukora ngiye kubifata ku ibande ngaha murabona kandi no bandi ja mu isi yose kandi ibyo nibyo jewe turakorana igihe kirekire mu gitondo no kubera nza ngaha gufata ya mabandi byo niko ndabara murabona murashobora kuraba muri ico cumba hariya amabandi ariko aratunganywa ubu kandi aja hanze ahantu hose mu isi rero vuba umwami abishatse kuza ngaha nzoba mvuye ngaha nzoba ngiye umwami abishatse ejo mu gitondo gihe kinaka nsubire muri Arizona kuko mfisi gikorane categuwe hariya kandi rero nukugenda gushika mu bumanuko kandi mwebwe abantu bo mu bumanuko mu kuvepfo muri Georgia na Mississippi na Texas na Alabama turaje gushika hepfo hariya gushika Florida ubwo nyene kuva ngaha gushika Phoenix hanyuma California no kugaruka Dallas none nkumbure kumanukira muri San Antonio ndibazani no kumanuka hariya muri Alabama na Florida no guca hariya rero tuzobabona mwebwe abantu bo hepfo hariya mama bishatse ubwo nyene kandi mugume mudusengera kandi tuzobamenyesha igihe namba tu umwami yadushitse ku mutima ubu kuguma iminsi mike ingaha muciriza nari mfise ibikorane byinshi byateguwe kandi benshi muri mwebwe i New York murazi yo iyerekwa rije ryavuze yuko ibyo bikorane byo mu gihugu vya Scandinavia muribuka ibyari byateguwe hariya hanyuma rero igihe nari i New York iyerekwa ryaraje yuko ibyo bikorane byose bihagarikwa kubera impamvu kanaka kandi ndibuka yuko nabibabwiye bamwe muri mwebwe ngaha igihe twari New York ibyo nibyo byashitse neza na neza kuko bose bashaka umunsi umwe nyene kandi sinashoboye kuronka irya nyubako ubwo rero ibyo byashobora gusiga umwanya hariya mu kwezi kwa gatandatu ibyo byashobora kuba ukugomba kumwami niko niyumvira nkumbure kugaruka kuri zirya nzamba hano nyene imbere yuko biteba cyane murabona rero turazi yuko ikintu cyose gikoreka neza na neza rero ibyo nivyo byari ku mutima wanje yuko bishobora kuba ari ibyo ashaka ko dukora ubu ndabona muhindukira muhindu kiri vyicaro naha nabandi nono no hanze mu mirongo nibindi twipfuza gusa kuba dufise ikibanza cyo kwicara e kandi ubu iyo dufise izo nzamba ivyo ni dushaka kuronka ikibanza cyo kwinonora imitsi cy'ishure rikuru niyumvira ko hicarika abantu ibihumbi mirongo itanu na bitanu kandi rero dushobora kugira amahirwe nawe yuko hose baronka intebe kandi bakicara bakumviriza mu mutekano mu gihe turiko turavuga ubutumwa rero iri inzamba ni byiza cyane rwose nararavye wa munsi murabona ku kimabimatanishe igishashara cya gatandatu inzamba indwi zose zivugira hariya nyene ku kimatanije cya gatandatu murabona neza imbere yuko ikimatanije cy'indwi cyugurura ukuza kwa Kristo kandi muri iri joro ndafise ubutumwa buhambaye cyane ndashaka kuvuga neza imbere y'igikorane cyo gusengera abarwaye rero namba uri ngaha kandi ugiye kuguma ngaha yemwe tuzogerageza namba bishoboka gutangura kanya gatoyi gusa imbere yaho kuko hazoba umurongo w'amasengesho sinzovuga ubutumwa igihe kirekire cyane ariko hariho ikintu kimwe nashaka kubwira ishengero igihe kimwe no kubamenyesha kuri ukuntu ibintu biri ko biragenda muri iki gihe naho duhagaze nyene kandi aho ngeza kumenya ibiri mu vyanditswe ubu nashaka mwugurure hamwe nanje muri iki gitondo namba mushaka gushira ibikimenyetso canke kwandikaho turiko turasoma igitabo ca Yesaya kandi nifuza gusoma muri Yesaya igice ca 42 ca Yesaya turanezerewe cyane muri iki gitondo kandi kuba hamwe na mwene data doci yicaranye natwe ngaha mu gihe muri ko murazingurura murazi bavuze uko atagiye kubaho ngai chef report wa munsi kandi atangiye kayarafise kwizera ego mugenzi yabivuyemwo yemwe umwama muheza gira ubunyenego murabona mwene data doca afise imyaka 91 kandi yarafise umutima wonone kaye rwose kandi hejuru yivyafatwa bukumbi n'umutima kandi uwo muganga nyene yavuze yuko batabona ukuntu na kumwe yobaho mwene data doce ni muzima kandi uwo muganga yarapfuye murabona kuko murabona mwene data doci yicaye ngaha kandi rero umuntu w'imyaka 91 afise umutima wononekaye no gufatwa bukumbi n'umutima kandi hari igihe naduga hariya naramubonye ariko aratambuka mwibarabara naramubonye mwishengero hanyuma ndagenda ndamubwira ari munsi y'ihema n'umwuka umufasha guhema nti mwizina ry'umwami nzogukora mu ntoke mu nzokubona mwishengero kandi ndagukore mu ntoke mwibarabara mu gikorane gikurikiranye niho yari yicaye neza inyuma hariya mwishengero kandi nagiye hariya iruisiviraho twafunguriye muri blue bar hariya gufungura kandi nyene mvuye mu modoka yanje mpagaze mwibarabara ngo uyu mwene data doca araje agenda mwibarabara nuko vyagenze uko nyene neza na neza kandi Yesu ukuntu umwami yamuhezagiye ubu tugiye kuvuga kugukira indwara muri iri joro n'ibindi kandi dufise ibintu binakanyavyo bidasanzwe dushaka kubabwira muri iri joro ariko rero kugira ngo nshobore kuronkana nayo mabande ubu nabo bitegurire kuzishirako ndashaka gutangura gusoma muri Yesaya igice cya 42 umurongo wa mbere gushika ku w'indwi na Matayo igice cya 4 gutangura ndibaza umurongo wa 15 n'uwa 16 rero mu gice cya 42 cya Yesaya tugiye gusoma nguyu umushumba wanjye natoranije ahimbara umutima wanjye azoshikana amateka mu banyamahanga ntazoyogora ntazosemerera ntazokumvikanisha ijwi mu nzira ntashoshosha ntahohosha irenga rivunitse n'urumuri ruyengera ntazoruzimya azoshikana amateka mu by'ukuri ntazodendebukirwa gushitsaho azoshingira amateka mu isi ababa ku kiyaga bazokwitega ibyagezwe byiwe uko ni ko Imana ihoraho agize uwaremye amajuru akayaganura uwagaranzuye isi n'ibyo imera uwahaye abantu bo muri iyo guhumeka kandi abayigenda genda ko akaba ubugingo ari je uhoraho naguhamagaye mu bugororotse nzogufata nkuzigame ngufate ngutange ngo ubera abantu isezerano n'abanyamahanga babera umuco ngo uhumure impumyi ngo usohore imbohe mwibohero nabicaye mu mwitsa ngo bave mu nzu y'imbohe
are a light of the Gentiles to open the blinded eyes to bring out the prisoners from the prison and them that sit in darkness out of the prison house.
Ubu mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya kane nifuza gusoma ugushitswa bw'ubwo buvugishwa bwatanzwe na Yesaya mu gice cya kane cya Matayo ndaja gutangura gusoma. Namba bishoboka muze tutangure ku murongo wa 12 mu gishingo cyo murongo wa 15. Yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero aji Galilaya yimuka Nazareti aja kuri Kaperinaumu hafi y'ikiyaga mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali ngo ivyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike ngo ico gihugu ca Zebuloni ni gihugu ca Nafutali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya habanyamahanga abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo kandi guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Umwami yongereza imihezagiro yiwe ku gisomwa cy'iri jambo ryiwe. Kandi rero igisomwa gitoya gitangaje numvise umuntu kanaka avuga avuga ibi ariko ndashaka gufata ibi nk'icigwa. Hariho umuntu ngashobora kwatsa itara kandi ubu tugiye kuvuga kuri icyo cigwa cy'umuco. Ibi bikurikira ibyigwa bitatu byatwamye nyene tuvuga ko kimwe muri ibyo ni changi for initse ku mpamvu Yesu yazananye inzira ya Betlehemu ibyo ategerezwa kuba kuko ni Betlehemu Betlehem Bet-e-t-e ni nzu e-ere imana e-he-e-me n'umutsima umutsima umukate w'inzu y'imana kandi umukristo wese yavukiye muri Kristo yavukiye Betlehemu umutsima w'inzu y'Imana. Rero hariya imbere ni ikigereranyo cya Dawidi yari yahunze mu gihe ciwe cyo gucibwa mu bantu biwe yari irukanywe kandi Betlehemu yari yatewe abafilisitiya bari bashinze ibirindiro hirya no hino ya Betlehemu. Rero Dawidi impunzi ikigereranyo cy'ishengero rya Kristo no munsi murabona Kristo ni impunzi ku ishengero ryiwe bwituno munsi bara ni impunzi n'ikintu canzwe kandi Dawidi yari yanswe naho yari yasigiwe kuba umwami ariko umuvugishwa yari yaramusize amavuta kandi muri ico gihe nti impunzi yavuye mu bantu biwe yari yitoreye abanyamahanga benshi b'inkerebutsi umwe muri bo yisha abantu amajana 8 umunsi umwe n'icumu canke inkota nyumuwundi nawe yasimbiye mu kinogo kandi yica intambwe ku munsi w'ugubukanye bw'ibarafu kandi baregeranye ibi biharage n'ubwishaza canke ikintu kinaka kandi kandi abo bose barahunze nuko arabahagarara maze yica abantu gushikaho ukuboko kwiwe kuruha barishe kandi bariya bene wabo na Goliyati bibigatanya nabo abo b'inkerebutsi bamase kuri Dawidi kuko bari bazi yuko yari kwaragaruka ku nganji bari babitsi ba bataravye iby'umuntu wari we wese yovuga bari abanyamahanga uko bamwirukana kose yamara bari bazi yuko yari kwaraza ku nganji kandi umunsi umwe hari mbega igishushanyo no munsi cha Kristo impunzi uvuga uti Kristo impunzi bijanye na Bibiliya yuko tu Imana yaducishije mu bukerebutsi muri ibyo bihe hendwi zishengero iri shengero rya Laodikia Kristo yari mpunzi nyuma y'ishengero ryiwe yanswe agerageza gusubirayo kandi murabona ni mpunzi ku ishengero ryiwe bwite kandi impamvu ari mpunzi nuko ari ijambo kandi ntibazorekerayo ijambo bemeye zanemera mu gishingo cyaryo kandi twamenye yuko muri iyi ntambara ihambaye abo bagabo b'intwari iruhande ya Dawidi bari abanyamahanga namba mubona ukuntu Betelehemu yatunganijwe ntidushaka kujya muri icyo kigo ariko ubu Betelehemu mu by'ukuri Rahabu wa mumaraya umuhungu wiwe niwe yatanguje Betelehemu ryari ihuriro ry'ingano n'amazi meza menshi hariya hanyuma atanguza icyo gisagara gitoyi kandi nicyo cyari gitoyi gusumba ibindi bisagara byose kuko umuvugishwa yavuze ati muri Betelehemu mu ntara ya Yuda muri mutoya mu baganwa ba Yerusalemu canke Yuda ariko muri wewe hazovuganza niwe azoragira abantu banje muri ako gatoyi Dawidi igihe yatorwa hariya bene wabo bakomeye beza igihe umuvugishwa Samweli yaduga kumusiga amavuta bose bari bahagaze hariya abagabo bakomeye b'intwari baboneka nkaho boba uravye baboneka nk'abami beza ariko uwo nyene yari yanswe Dawidi niwe yasutswe kw'amavuta kuri we igisagara cyanswe nico Kristo nabo banswe Kristo atora murabona abo banswe rero turabona nyuma yiwe haje Obedi kandi nyuma yiwe haje Bowazi kandi hajemwo uwundi munyamahanga uwo yinji yaciye muri Rusi ni nyuma yaho haje Isayi kandi inyuma ya Isayi haje Dawidi niraro ritoyi nyuma y'umusozi hanze hariya ryazanye umwami w'abami Yesu Kristo umwana wa Dawidi umwana wiwe mu buryo bwa mwemu ubu rero yari Dawidi ubwiwe yavukiye muri iki gisagara yategerezwa kuza aha hantu hatoyi kandi hitwa Betelehemu bisigura inzu y'umutsima w'Imana kandi ni inzu y'umutsima w'Imana Dawidi aryamye hariya ku musozi urya munsi rero yaravye hepfo kandi abona ibirindiro by'abafilisiti iruhande gutyo yategerezwa kubashushe kandi anyotewe yavuze ati yo iyo mba noshobora kuronka amazi avuye muri ririya riba irindi rimwe yemwe toya mu byiyumviro byiwe ryari itegeko kubiwe abo bamukunda niko bimeze no munsi igitoya mu byiyumviro vya Yesu canke ku vyerekeye ijambo ryiwe co tegerejwe kuba itegeko kuri twebwe abanyamahanga bamukunda kuko tutsi yuko ariko araza mu nkomezi uko bo mwanku ko ariko kose ijuru n'isi bizova ariko ibi bizoguma biganza uko nyene igihe amajuru yose n'isi bizovaho kandi turazi yuko ariko araza ku nganji kuko nta na kimwe kizobibuza gushika ka ibi ni Kristo uguhishura kwiwe kandi ibi bigiye gushikanye nuko ijambo rivugwa uko biri kuko ni jambo kandi ritoye mu mabwirizwa yiwe naho ryo bari toyi gute nambari ugusumira kubatizwa canke ikintu cari cyo cyose tuzogikora ibyo ari byose ni bwirizwa ryiwe kandi gitoyi mu byiyumviro vya Dawidi cari itegeko kurabo banyamahanga kuko bari ikigereranyo cishengero ry'abanyamahanga no munsi abagabo babahizi murabona abo bagabo bahagaze hamwe na Dawidi bari abanyamahanga ariko abagabo b'intwari ntabwo bari bafise ntibari bazi n'ubwo bicari cyo umugabo umwe yafashe inkota yica abantu amajana umunani nabo bose bari ruhande yiwe mbega umuntu ukuntu yari ameze umwe muri bo uwundi muntu hariho umurwanyi w'umunyegiputa yiruka afise icumuri rerire we yari afise inkoni gusa mu kiganza ciwe yafashe iyo nkoni hanyuma akubita kuri iryo cumu arikura mu kiganza ciwe afata iryo cumu acaramwica ubwiwe murabona umwe muri iryo byo bigatanya yari afise intoki zipima hafi isantimetero 36 nka kurya rero isantimetero 36 urutoke rwawe rureha neza n'ikiganza cawe cugaye cuguruye copima santimetero hafi 72 z'ikiganza kandi hamwe n'icumu rero yarasimbiyemo kandi aramwica Murabona kuki yari umugabo w'intwaro umunyamahanga araba uwasizwa amavuta kuko yari azi ko agiye kuza ku nganje mwabonye abo bari intwari cyane kuri Dawidi aho amaherezo aje ku nganje yabagiza abaganzi bisagara mbega Yesu yarasezeranye ikintu nk'ico cabagiza abaganza rero hari igihe icifuzo cha Dawidi kwari ukuronka amazi afutse nkumbure yarafise amazi amwashaje ashushe adatemba hariya hejuru yarayanywa ariko byarashitse yiyumvira kuri ariya mazi afutse hariya epfo ibeterehemu inzu y'umutsima w'Imana hanyuma avuga ati iyo mba noronka gusa ico kunywa kivuye muri uriya mugezi abo bagabo baca basokorora inkota kandi bararwana ibirometero 24 by'ahari abafilisitiya ataruko yabisabye atari uko yabisabye ariko bari bazi yuko abishaka kandi batemaguye abafilisitiya inzira yose gushika ku mugezi mu gihe babiri muri bo barwana uwundi umwe yafashe imbegeti y'amazi hanyuma bararwana inzira yabo yose mu kugaruka inzira yose yo kugaruka hanyuma bayahereza Dawidi Muvuga ivyerekeye abahizi Dawidi uriya muntu w'Imana yavuze ati mana yanje ntibikabeho ko noyanywa vuye muri abo bagenzi bahevye amagara yabo hanyuma ikinyobwa kigira ishikanwa akimena hasi kubw'Uhoraho mugihereze Uhoraho we ni wakibereye si jewe bashira ikigereranyo nyene cha Kristo bwiwe n'ubugingo bwiwe budashira buri muri we igitandara cyakubiswe yasutse ubuzima bwiwe ku isi n'ikimazi cy'icyaha ku bwacu yuko iri jambo ryoshobora kubaho yo abanyamahanga nk'uko nari navuze bazosokora inkota hamwe nanje ashaka ikinyobwa gipfutse muri iki gitondo atari ziza nemera za kera ziri shengero rishaje hamwe n'ibindi bintu twiva yangamo ashaka kwizera ijambo ryayo kugihomoko uzo kwizera ijambo ryose rya nyaryo reka tuje kwiriba kandi tugaruke icyo tugaruka nico kunywa ikituma rinyota ugusenga kudashingiye kuri za nemera ni dini ariko ugusenga muri mpemu kwinkomoko hamwe na Kristo muri twebwe abayeho ubuzima bw'uko ashaka muri twebwe uko si hamwe na zanemera n'ibintu bitandukanye muze gusa tumuronke muri ubwo buryo rero ibikurikira n'ukuntu Imana yakorana n'abantu biciye mu ndoto mu gihe cya Yosefu mbega mwarabibonye indoto n'ikintu kiza mu nyuma n'ubundi buryo bw'Imana bwo gukora abantu bamwe bashobora kugira indoto ntacyo bivuze ushobora kurya cyane hanyuma ukarazirana kandi ndoto ni ikintu kiza ubwa kabiri murabona ariko ni kuko Imana yorinda umwana wayo bwite biciye mu nzira ya kabiri yiyeretse Yosefu imibereho myiza y'umwana wayo bwite yarungitse mu nzira ya kabiri mbega mwarigeze mu byiyumvira kuko nta muvugishwa yari mu gihugu yategerezwa gukora biciye mu ndoto kandi ntiyari indoto yategerezwa gusigurwa umumarayika w'Uhoraho yavuze ati Yosefu ntutinye kurongora umugore Mariya umugore wawe kuko atwaye inda ya mpemu yera cyari ikintu kidasanzwe kugira ngo icyo kintu gishike Yosefu yari umuntu umugororotsi ya byari bidasanzwe Imana ntisanzwe kandi kidasanzwe kiragoye cyane gutahura niyo mpamvu bigoye cyane gutahura kuri uno munsi nibidasanzwe cyane umugore kuronka umwana atabonanye n'umugabo ivyo byari ibintu bidasanzwe cyane ari kubaye inyankamugayo nimvuga kuri Imana ishobora kukwiyereka nyene mu ndoto ibyo bija kukwereka yuko ikintu cyose ufise naho vyoba ari ibyiyumviro vyawe naho ushobora kuvuza urugwa kuririmba gushinga intaye cyangwa icyo aricyo cyose ushobora gukora namba ubuzima bwawe bwose wabushikaniye Imana ishobora kubikoresha namba uyiretse ikabikora rero ijoro ryakurikiye ngaho mwene data Neville yavutse ubutumwa kucigwa cyo guhunga ukuntu muntu yahunze kandi nibaza ko byari ibintu bitangaje bikwiye kandi muri iki gitondo mpemu yerasa n'ubushaka ko mvuga kucikwa cy'umuco igikurikira kubandanya neza mu ntango ukuntu ubuzima bwa Kristo bwatanguriye mu bwato bw'inka twari twasubiye inyuma muri ibyo kandi mu gisomwa cyacu kandi ntibi yarabizi sinarinda bizi kandi ahani ku kintu kimwe nyene murabona mubandanya nyene ikintu gikurikira naho yatanguriye igikorwa ciwe kandi iri joro twaronse ikintu gifatana neza n'ivyo kuganzanya nyene iri joro umwama bishatse ubu umucu hambaye abanyamahanga bari bicaye mu gihe hugucurupfu no mu gitutu cago umucu hambaye urasiye kuri bo igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nafutali muri mu nzira y'Igaliraya mu banyamahanga umucu hambaye babonye umucu hambaye rero umuco n'ubwa mbere umuco tuwubona muri Bibiliya uboneka mu itanguriro rimwe gatatu hari jambo ryavuzwe n'Imana ryazanye umuco Imana yavuze iti ni habeho umuco itanguriro rimwe gatatu kandi habayeho umuco ubu mwibuke rero umuco uzanwa n'ijambo ry'Imana ryavuzwe kandi umuco ni ukugaragara cyangwa ikintu yari yavuze n'umuco igihe umuco ugaruka werekana ibyo Imana yavuze iti ni habeho umuco nta muco wari uhari hanyuma ivuga iti ni habeho umuco umuco ucuraza nticemezo umuco ni ukugaragara ko ijambo ryavuzwe nico kimwe no munsi ukugaragara ku ijambo ryiwe ryavuzwe rero iyo ubonye ijambo ryiwe rigaragajwe canka yandi majambo rimenyekanye ryemejwe uwo ni umuco w'ijambo ryiwe ryavuzwe kandi atamuco nta kintu na kimwe gishobora kuba hatamuco nta buzima buriho ku isi no munsi ariko n'ubutegerezwa kuzanwa n'umuco w'izuba mu buzima bw'ibiterwa n'ibindi kandi nta bugingo budashira inyuma y'umwana w'Imana murabona we n'umuco rero turabona yuko ndibaza nk'uko tuvyiga ubu kandi uwo muco isi yari ikiri buziba ubu abantu bamwe bararahira uyu munsi mu mashure yacu n'ibindi kuvyerekeye yuko isi ifise imyaka imiliyoni kandi bagerageza gutsindisha Bibiliya kandi bakavuga yuko ibesha ntibarigera gusa basoma Bibiliya n'ivyo gusa kuko Bibiliya ntitubwira imyaka isi maze Bibiliya ivuga ituga mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi gihe ryari gute uko biri ntitubizi rero ivyo ni vya mbere kandi ico ni igihe ivyo ni iherezo ry'amajambo mbere na mbere ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi hashobora kuba haraciye imiliyoni jana umuriyaridi canke uko vyari bimeze kose kandi uko yabikoze ivyo ni vyiwe kumenya murabona si jewe ariko isi yemwe isi yari ikiri buziba yari ubusa gusa kandi amazi yari hejuru yisi kandi Imana iti yatambatamba hejuru y'amazi kandi ivuga iti ni habeho umuco ubu ndizera yuko izuba n'ibindi byari byamaze kubaho ndizera ukwezi uko bibandanya itanguriro gatatu harabisigura ariko ndizera icari kiraha nuko isi twari tugiye kuyikoresha kandi kubyivyo kandi yarinjiye hariho igipfari higipfungu n'urumume bitwikiriye isi yose bituma haba umwiza hanyuma Imana yavuze iti ni habeho umuco hanyuma umwijima urahunga n'ikirere kitagira ibicu kandi nizeye yuko ari ubwo nyene uburyo bw'Imana bwo gukora ibintu yo muri Bibiliya umurongo ukurikira uvuga umurongo wa kane uvuga uti kandi Imana itandukanya umuco n'umwiza kandi umuco yawise umurango hanyuma umwiza iwita ijoro kandi ijambo ry'Imana iminsi yose ritandukanya umuco n'umwiza murabona n'ijambo ritandukanya murabona umuco utandukanywa n'umwiza Imana yamikora ikintu nka cya kindi iyo yiteguye gukoresha ikintu icyo ari cyo cyose nk'uko yiteguye gukoresha iyi nyenyeri ya kera cyangwa icyo cyose yari cyo iyi si yategerezwa gutandukanya umuco n'umwiza iyo yiteguye kugenda gukoresha umugwi w'abantu itegerezwa gutandukanya umuco n'umwiza iyo yiteguye gukoresha umuntu umwe iratandukanya umuco n'umwiza murabona umuco uzanwa n'Imana kandi mwibuke umuco uzanwa n'ijambo ryavuzwe ijambo ry'Imana ryavuzwe riti nihabeho umuco igihata umuco wariho ica irungi ku muco ngo itandukanye umuco n'umwiza iri jambo ry'icagenzwe rya rahanaguye ijuru ku buryo izuba ryashobora kwakiramo kandi ijambo ryayo no munsi niryo rihanagura ibirere byose byo kutizera nariko ndavuga nari mfise ndibaza imibobana na 11 nyene imbere yuko njaho bavugira ubutumwa muri iki gitondo hari imbere nabi cyane uwundi munsi umugenzi wanje mutoyi Jim Paul umuhungu wiwe mutoyi bari biyumviriye yuko yafashwe n'umutima bamunyarukana kwa muganga yararwaye asima yari yakumbagaje uwo muhungu mutoya ntiyashobora umutima wiwe mutoyi usimbagurika no guhema kandi yavuze induru kandi ntiyashobora kuronka impemu rero uwo muhungu mutoyi yasa n'uburi kwarapfa igihe bamuzana hano kandi nariko nditegura kuja ku bitaro bamuzanye ngaha kandi narafashe ikiganza ciwe ndakigumya navuze nti icyabiteye agasama kafashe uyu mwana kandi agasama umururumbo wakubise uwo muhungu mutoyi uramwitegereza mu minsi mikeya ndashaka gusubira kumubona azoba yuzuye agasama kandi nguyu yuzuye agasama murabibona none nibiki Imana itandukanye umwiza n'umuco cyangwa umuco n'umwiza kandi itandukanye urupfu n'ubuzima kandi ikora iciye mu ijambo ryayo niryo ryamara ibishitsa rero umuco rero ubu urubuto rwari rumaze kuba ku isi ndizera yuko Imana yari yateye urubuto kandi mu gihe cyose izuba ryashobora kurasira kuri urwo rubuto rutangura gukura kandi icyo nicyo gituma bitwara gusa iminsi kugira ngo ibi bintu bibe kuko urubuto rwari rumaze kuba mu isi icyo rwari rukeneye gusa wari umuco kandi ubwo nibwo buryo Imana ifise uyu munsi urubuto rwayo rumaze kuba ngaha ijambo ryayo ikintu cyonyine rukeneye n'umuco kuri rwo kandi we nuwo muco kuko we ni jambo ijambo n'umuco n'ikintu kimwe ubugingo burimwo n'umuco w'ijambo murabona n'ubugingo akarema mbwingo k'ubuzima kari mu rutete kandi urutete ubuzima nibwo buvamwo bukongera bukazana ubuzima bw'ugo rutete uko niko Kristo mu ijambo atuma ijambo rikora ibyo ritegerezwa gukora kurya nyene k'ubuzima mu rutete n'ingano icari cyo cyose butuma ingano ikora ibyo yategerezwa gukora kuko n'ubuzima buri muri rwo ubuzima bwose rero ubugingo bugaragazwa gusa n'ijambo ry'Imana ubugingo buzanwa gusa n'ijambo ry'Imana ryagaragajwe mu gihe bikiri mu gitabu nyene nk'uku biba bigishobora kwibazwa ko ariko iyo bigaragajwe rero ubona ibyamwa by'ibyo byavuze ko utubona ivyamwa vy'ibyo byavuze ko bigaragajwe rero uwo n'umuco ku ijambo murabona ivyo nivyo bizana ijambo ryavuze uko maze rero iyo bishitse buba ari ubugingo mu muco umucuza n'ubugingo tera ingano hano zizo maze uzishire mu ivu uzifuke hose rero ntizizokwigera zizana ikintu na kimwe kuko ntizishobora nta muco uri hariya ariko umuco ukimara kuzirasirako rero zizozana ubuzima namba ari imbuto zimaze kumera icyo ni ikintu kimwe kiri mu ijambo murabona ijambo ni Imana kandi iyo ubugingo burikotse ko birituma umuco urikotse ko bituma ijambo risubira kuba rizima ibihe byose byamye bimera uko yo ese ingene dushima ibyo bintu bihambaye ingene ijambo rigaragazwa ari umuco w'ijambo ryavuzwe murabona Imana yavuze iti nihabeho umuco mbega none byari kugenda gutiyo ibivuga gusa amaze umuco ntunze rero nitumenya ko ari ukuri canke atariko nitumenya ko imeze neza nitumenya ko yo ari Imana canke atariyo kuko yavuze gusa iti nihabeho umuco maze ntihabaho murabona kubw'ivyo rero iyi Imana ivuze maze tukabibona biba rero uwo numuco bawatse ukuri kwijambo murabona hari umuco nubugingo ubuzima busanzwe bwose buzanwa n'ijambo ryiwe ryavuzwe kandi izuba n'ijambo ryayo ryavuzwe yavuze ko yaremye umuco uhambaye mu ijuru w'umunsi n'umuco mutoya w'ijoro murabona kandi ubuzima bwose busanzwe buzanwa n'ijambo ryavuzwe ry'Imana ishurwe nirishobora gukura ta muco w'ijambo ry'Imana ryavuzwe urirasirako kuko izuba ni izuba n'ijambo ryavuzwe ry'Imana igihe yavuga iti nihabeho umuco murabona n'ubutima bw'Imana bwavuzwe kandi uko abantu bogerageza kuvuga iki kiriya cyangwa ikindi biguma arico kimwe utegerezwa kuronka iryo zuba kugira ngo ubuzima busanzwe bushobore gusakuzanwa n'ijambo ry'Imana ryavuzwe kandi ubugingo bwa mpemu ubugingo budashira bushobora kuzanwa gusa n'ijambo ry'ubugingo ry'Imana ryavuzwe ubugingo bwari mu mwana mewe anea iki gihe muri we harimo umuco kandi muri we nta mwizuriho kandi muri we umuco w'Imana wavuzwe sibyo ijambo ry'Imana ryavuzwe kuko mbere ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yari kumwe n'Imana kandi jambo yari Imana kandi n'Imana kugeza ibihe bidashira murabona kandi bisako bisaba kumuco w'Imana urasira ku ijambo kugira ngo rigire ubuzima ngibi hano ibyo yavuze reka rero umuco wake amina reka umuco wake kandi umuco uzoshira ijambo ryose mu kibanza cyaryo mu gihe cyaryo amina yo murabona igihe nicagera rimwe na rimwe urwo rutete ruja mu isi rugasinzira mu gihe cyose cy'urushana cyo kimwe nk'urubuto ingano zo mu rushana zatewe mu ivu ariko iyo iryo zuba rihejeje gushika yo zitegerezwa kubaho murabona kandi ntizizoshobora kubaho zidafise izuba kandi Imana yatanze amasezerano kuri buri gihe na buri munsi kandi iyo umuco ushitse neza na neza ukakira muri ivyo bizovyara neza na neza neza ivyo Imana yavuze kuko we n'umuco n'ubugingo ijambo ry'Imana rizana na gusa muri Bibiliya y'Imana n'ishusho yanditse y'umwana w'Imana kuko Bibiliya yavuze ko ari uguhishurwa kwa Yesu Kristo n'Imana yahishurira uyihishurira ubwayo muri Yesu Kristo kandi Kristo ni jambo kandi bisaba ko umuco w'Imana wakira iryo jambo kugira ngo urigaragaze wemeze ko Imana ikivuga ubugingo budashira ivuga umuco usanzwe izana ubuzima ubugingo buzanwa n'umuco gusa ijambo ryagaragajwe canke ryagizwe umubiri igihe amasezerano yose agaragaye muri Bibiliya agaragaye niho Yesu Kristo ijambo yagizwe umubiri muri twebwe Imana yamikorera mu muntu umuntu ni igikoresho cy'Imana rero nimba kuri mwebwe hariko haraza ubushuhe bukeye ingaha murashobora kumanura amadirisha canke icyo mushaka cyose kuzimya itanure nkumbure umukozi yozimya gatoya itanure ndabona ko benshi bashushe kandi harashushu hagaze ngaha naho kubwivyo muvyibuke ndanezerewe ko hashushe hako hakanya kuko nkunda ubushuhe jewe ubushuhe amabutsana umuco ubuzima butwara umuriro mwitegereze rero yagizwe umubiri iyo ijambo rihindutse umubiri riba rigaragaye nkuko fata ijambo urishire mu kibanza cyaryo nyene no mwivu ry'ubwoko bwiza rizovyara urubuto ruzorondoka uko ubwoko bwago ruri kandi ijambo rishizwe mu mutima w'ubwoko bwiza nyene rizokwigaragaza ubwaryo rizozana umuco rizogaragara ubwaryo nivyo nta kintu gisanzwe canke icampemu gishobora kubaho hatari umuco w'Imana ubugingo bushobora kuza buciye mu muco nta kintu gisanzwe canke icampemu gishobora kubaho hatari umuco w'Imana mubyiyumvire ni byiza ariko iyo iturungikiye umuco murabona igakora ibi bintu byose maze tukabyanka rera ho niho hababaje cyane n'igihe umuco wanswe mu gihe waturungikiwe none woshobora kwiyumvira umuntu umwe uyu munsi avuga ati ndanse gusa kuvuga ko hari ikintu nk'izuba kiriho sinizera ko hari izuba agaca yirukira mu nzu yo hasi akugara imiryango yose maze akaguma mu mwiza hanyuma akavuga ati nta kintu nk'izuba kiriho nta kintu nk'umuco kiriho womenye ubwo nyene ko hariho ikintu kitanegenda neza mu mutwe w'uwo muntu murabona hariho ikintu kitagenda neza igihe yirukiye mu nzu yo hasi iri mu mwiza maze akanka kwemera ibyiza by'umuco watanzwe n'Imana hari ikintu kitagenda neza kuri we ntashaka imishwarara yaryo ishushe ntashaka ibintu bitanga amagara meza yaryo ntashaka umuco waryo kuwugenderamo yopfuma yiyicarira mu mwiza byerekana mu mutwe ikintu kitagenda neza mu bisanzwe n'uwo muntu kandi ndavuga ibi n'urukundo rwose n'ukubaha ni nk'uko hari ikintu kitagenda neza ku muntu azosubira kwirukira mu madini yiwe yazanemera maze akanka kubona umuco wa Bibiliya mu gihe uri kurakira imbere yiwe nyene hari ikintu kitagenda neza kuri we murabona asubira muri zanemera yiwe n'imigenzo maze akugara umuryango akavuga ati nta kintu nk'iki kiriho iminsi y'ibitangaza yararenganye nta kintu nko gukira indwara kuva ku mana kiriho nta kintu na kimwe muri ibyo kiriho ibyo byari by'intumwa uwo muntu n'umusazi mu buryo bwa mpemu murabona hari ikintu kitagenda neza kuri we yaya yarugaye amarido maze yanka mpemu yera ashobora kumuza ko namba ashobora ni umwaba muri jewe n'amajambo yanje akaba muri mwebwe rero umucurasira kuri iri jambo musabe ico mugomba murakibona hari ikintu kitagenda neza ku buryo yawo kwanse amasoko atangwa n'Imana Imana yaduhaye ngo tubeshweho nayo ijambo ryayo umugororotsi azobeshwaho no kwizera kandi umuntu ntazobeshwaho n'umutima gusa ariko ijambo ryose si gice cy'ijambo ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana kandi igihe umuntu azokwanka gusa ibyo hoba hari ikintu kitagenda neza kuri uwo muntu ikintu kitagenda neza mu buzima bwiwe ku buryo avuga ko akunda Imana maze rero akanka Imana hariho ikintu kitagenda neza muri uwo muntu ibyo turabizi atagukekeranya na gato arabyanka akirukira aho hantu maze akavuga ati ubujewe gusa sinshaka kumenya ikintu na kimwe kuri ibyo ntimumbarire ikintu na kimwe kuri ibyo bintu jewe sinizera ikintu na kimwe kuri ibyo wewe ibyo uvuga ntacyo bimbariye umuntu umwe yaravuze nta giye kinini giheze nariko ndababwira kuri ibyo yavuze ati ntacyo bimbariye kuba wozana makanseri 50 ukazana n'abaganga 50 kugira ngo bazemeze sinizera ntacyo bimbariye kuba wozura bapfuye imbere yanje nyene sinovyizera murabona hari ikintu kitagenda neza n'uwo muntu kiriho kandi yamara uwo muntu yari umukozi w'Imana murabona yitwa ko yari umukozi w'Imana ariko gusa kubera yuko iryo dini ritizera ubushobozi bw'Imana ritizera ko ryo ijambo ryashatse kuvuga nyene ico ryavuze uwo muntu yirukira mu nzu yo hasi ishaje icafuye inzu yo hasi yanduye y'idini no kwanka ubushuhe n'imishwara ritanga ubugingo ya mpemu yera Yesu Kristo ari we wawundi nyene cy'uyu munsi no mu bihe bidashira rero hari ikintu kitagenda neza n'uwo muntu murabona yopfuma yibera muri uwo mucafu umwiza n'ibindi hakwaba mu muco w'Imana na Bibiliya yavuze yuko Yesu Kristo ari wawundi cy'uyu munsi no mu bihe bidashira ibikorwa nkora namwe muzobikora muzokora n'ibibirutiye kuko ngiye kwa Data hariho ikintu kitagenda neza muri uwo muntu atavyo kwibaza na gato hariho ikintu kitagenda neza kandi no kuri wewe mugabo uri kurumviriza ibi kwisi yose aho woshobora kuburi hose hari ikintu kitagenda neza n'ubuzima wabayemwo iyo uvuze kukundi imana maze ukanka ijambo ryayo hari ikintu wanka ikibintu nyene nta gitangaje ko ibintu bidashobora ishengero rimeze uko kuntu kandi ibintu ntibishobora gukoreka nkuko imana yabisezeranye ni kubera yuko mutazona kwakira iryo jambo canke ngo mugendere muri uwo muco bibiliya yavuze ngo tugendere mu muco nkuko we ari mu muco maze amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana duhanagura ibyaha byose icaha no kutizera rero namba tugendera mu muco watanzwe n'Imana w'iki gihe rero Imana ifata iryo jambo ryatanzwe kubw'iki gihe maze ikarigaragaza kurya nyene yabigize mu itanguriro rimwe gatatu yavuze iti nihabeho umuco maze umucuraza ijambo ryayo ryarashitse maze umuco urarikurikira nuko wegezayo iripfungu maze umwizuja ku ruhande rumwe n'umuco urasira ku rundi ruhande uko ni ku Imana ikora uyu munsi irunga iki jambo ryayo ry'iki gihe maze mbe muyera kaza iryo jambo akarigira rizima kandi umwiza uja kuri za nemera n'amadini byabo ari ku muco uraka kuko ni jambo ry'Imana riba ririko riragaragazwa ko ijambo ryiwe ari ukuri rero nta kintu kibikito na gito muri ibyo ibyo ni byanditswe neza na neza ni byiza rero turabona yuko abanyabwenge ba kera bakurikiye ibintu byatanzwe n'Imana bakurikiye ijambo ry'Imana gushika ku muco kuko ryari ijambo ryazanye ubugingo rero muravuga muti bakurikiye gute rero bo bari abantu bameze nk'abamajusi niko tuvyumva hanyuma rero tubona yuko Balamu muvugishwa hariya mu guharura 2:17 Balamu bwiwe yari ameze nk'umumajusi ubwiwe yari umuvugishwa by'ukuri kandi aha yavugishijwe maze avuga ko inyenyeri yose rukiye muba Yakobo kandi gihe abo banyabwenge be babona yuko ijambo ry'Imana ryavuze ko inyenyeri yose rukiye mwa Yakobo bakurikiye icyo kimenyetso gitoyi cyatanzwe n'Imana gushika ku isoko y'umuco w'ibihe bidashira uko niko abanyabwenge b'uyu munsi batahumishijwe na za nemera bazokurikira ijambo ryatanzwe n'Imana ryavuzwe gushitsaho bazobonera kunengesera k'ubushobozi bw'Imana ukayangana muri iki gihe bo barabibona kandi barazi yuko biri ngaha mu byanditswe Imana yarabisezeranye ku bw'iki gihe ubwinshi bw'ibibanza barabiramwo ivyinyenyeri ubwinshi bw'ibindi bintu byabwira abo banyabwenge ngo emwe mwataye umutwe ntacyo byari bibabwiye bamaze imyaka 2 mu rugendo baciye mu bihugu byinshi kandi bovuze bati muriko muja hehe yo twabonye inyenyeri yiwe mu buseruko none tuje kumushengerera kandi babandanije berekeza Yerusalemu icicaro c'amadini ntibaronse inyishu bagenda baduga bamanuka mu mabarabara basemerera bati ari hehe umwami w'abayuda yavutse nta na kimwe bari babizi koko bw'ivyo bishimikije ijambo kugira ngo barabe bari bakurikiye bamenye yuko iyo nyenyeri yariko irabarongorera ku muco w'ibihe bidashira turongorere ku muco wawe utunganye kandi ijambo niryo riturongorera ku muco umuco wa nawo niwo utuma ijambo rigaragazwa itegereze bara abanyabwenge kandi abanyabwenge uyu munsi atayaba ubwenge bw'iyisi n'ubupfu ku mana abanyabumenyi banyu bose namwe bantu mushingiye ku kintu cy'ubwenge bw'ubwigano buhambaye ikintu kinaka cyangwa ikindi kintu kibabwira ingene bamenagura akantu bita atome ntibishobora kuguha ubugingo nta kintu na kimwe gishobora kuguha ubugingo atari ijambo ry'Imana ryavuzwe niho hantu honyene ubugingo bushobora kuzanana ni mu ijambo ry'Imana ryavuzwe ibyo ni byiza kumenya ingene bamenagura akantu bita atome nari nifuje ko batobaye barigeze babitora ariko namba ba bategerezwa kubikora kuko iyi si uyu munsi hagaze bitegerezwa gushika kugira ngo byimbi byo byobo binini mwisi kugira ngo ico kinyigimbe cy'umuriro kize maze kigire iyisi nshasha ubugira kandi kugira ngo kigire isi nshasha aho abagororotsi bazogendera ku minyota y'abanyakibi aho icyaha kizoba kitakibukwa ikintu cyose gifite uburyo bwo kwiyubura ubwacu kandi umuntu yahawe kuba kuri iyi si abeshejweho n'ubwenge bwiwe afata igiti cy'ubumenyi aho gufata igiti cy'ubugingo azorimbura isi Imana yamuhaye ngo ayibeko ariko abagumye ku giti cy'ubugingo bazoca mu ijuru rishasha n'isi nshasha ahatandwara n'urupfu biriyo umuco mwami turungikira umuco barabamarayika buhoraho bakije umuco hejuru ku musozi kugira ngo arongorere abungere ku muco w'ibihe bidashira murabona biza gusa biciye mu muco ubugingo buza gusa buciye mu muco abungere bashaka kumenya murazi yo umwami avutse bararirimba haraba umunsi mukuru iyo umwami avutse rero yari yavutse mu buryo bw'ibanga cyane kandi yavukiye mu ruhongore rw'inka mu bwataho inka n'ifarasi zarira ariko yamarawe yari umwami kandi abamarayika baramanutse maze baririmba indirimbo baririmbira indirimbo abungere mu muco abamarayika ubwabo bari mico iboneshereza hamwe n'ijambo ry'Imana bari bafise ijambo ry'Imana maze bababwira bati uyu munsi mu gisagara cya Dawidi i Betelehemu Kristo umucunguzi yavutse abamarayika bari bafise ijambo kandi ijambo ryazanywe n'umuco kugira ngo urongore kandi bakurikije ijambo ry'abamarayika gushika ku muco w'ibihe bidashira basanze umwana ngaha afutswe mu mpuzu nk'uko bari babivuze kuko murabona ubugingo buzanwa n'umuco gusa itegereze we yari jambo gihinduye umuco canke yahindutse umuco jambo muri urwo runganwe yari umuco jambo w'urwo runganwe kuko abavugishwa ba kera bari baramuvuze ko none ngaha yaraje kandi agaragazwa ko yari umuco w'ijambo ry'Imana ryavuzwe murabona ibyo abavugishwa bari baravuze byose byari byashikijwe muri we murabona abavugishwa kera ngaha hamwe n'ijambo nk'uko Imana yari ku itanguriro igihe yavuga iti ni habeho umuco maze umuco uraza rero umuvugishwa yavuze ati inkumi zosaminda izobyara umwana w'umuhungu bazomwita Emmanuel kuko azoba ari Imana hamwe natwe rero barabivuze ijambo ryari ryarasohotse ariko we yari umuco yari iki ugushitswa haleluya yari ugushitswa ku ijambo yari ukugaragazwa kwa rirya jambo niko rimeze uno munsi ijambo ry'Imana ryarashikijwe ku gihe uwo ni umuco ni Imana igaragaza ubwayo yari umuco mwisi kandi igihe abavugishwa bahumekewe na mpemu yera bavuze bati umwana aratuvukiye duhawe umwana w'umuhungu canke duhawe umwana nuko izina ryiwazo kwitwa umujanama umwami w'amahoro Imana y'ubushobozi data wa twesa horaho nibyo yari iki umuco washikije iryo jambo amina umuco washikije iryo jambo muri Matayo wera Matayo igice cya 28 turabibona kandi igihe Yesu yazuka mu bapfuye yari umuco nawe n'ijambo ryavutswe na Dawidi rivuga riti sinzorekera ubugingo bwiwe mu kuzimu nk'uko ntazoreka umugororotsi wanjye ngo azabore urupfu rwari mu mwijima ariko we yaraciye imigozi y'urupfu kandi arugendagendamwo hanyuma arongera aragaruka kandi yari umuco ijambo ryagaragajwe yuko abapfuye bashobora kubaho inyuma yuko bapfuye yari wo ku munsi wa Pentecote turya wari umuco werekanye igihe mpemu yera yari yaje Yesaya yavuze mu gice cy'28 cya Yesaya yavuze ati ibwirizwa kurinda umurongo ku wundi hamwe tumwe ahandi utundi nimugume mu byiza noneho rero uhoraho azovuganira n'ubu bwoko mu kanwa katumvikana no mu rundi rurimi kandi ubu nibwo buruhukiro iyi niyo sabato ndabahaye kandi ibi byose ntibo byumvise bose baragiye batsungutse imitwe yabo kandi gihe cyo ku munsi wa Pentecoste aho mpemu yera yamanuka kuri abo bantu kandi bakigenza nk'abagabo n'abagore baborewe badanda bagirana kubera bakozwe ko na mpemu yera rero babaja kure bagenda batsungutse imitwe kandi bavuga bati aba bantu baraburewe buzuye vino shasha n'ibindi bindi wari umuconeza na neza ijambo ryari ryaravugishijwe ryagaragajwe niko bimeze mu gihe cyose ijambo ryagaragajwe rikaba rizima n'umuco w'icyo gihe hari ijambo ryagaragajwe nk'uko byari bimeze nyene mu itanguriro rimwe igihe Imana yavuga iti nihabeho umuco haca haba umuco igihe Imana yavuga yuko hazobaho umwana kandi abaho umwana igihe Imana yavuga muri Yoweli ikabiri biri n'umunani iti hanyuma y'ibyo nzosuka mpemu wanje kuba ari n'umubiri bose abahungu banyu n'abakobwa banyu batovugishwa nanje abagurano banje babahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpemu wanje imisora yanyu izobona ibyo yeretswe abatama banyu bazorota inzozi kandi ibyo bintu byose yari yarasezeranye igihe w'igihe mpemu yera yamanuka yari umuco kuri iryo jambo igihe jambo ryagaragazwa rero ryahindutse umuco we n'umuco twotegerejwe gukurikira we n'umuco wonye n'abamarayika babonye umuco kandi barawukurikira gushika kuri we rero mu bihe byose Imana yashizeho byinshi cyane mu ijambo ryayo mu gihe cyose Imana yama irungi ku muntu umwe iryo jambo rishobora kwinjiramo kandi rikerekana umuco waryo ibyo igihe cyose bikora ikintu kimwe iminsi yose bigenda uko yarugushitswa nk'uko navuze ku bushobozi bwera bw'ubumana bwose bw'abavugishwa twarutumana dutoya iyo ijambo ry'uhoraho ryaza ku muntu Yesu yavuze ubwiwe yuko yabari Imana murabizi yavuze ati namba icagezwe cyanyu cavuzwe n'abasogokuruza banyu kera bahariya barabise abo ijambo ry'Imana ryaza ko barabise Imana mushobora gute kuncira urubanza mvuze igihe mvuze nti ndi umwana w'iyo Mana murabona igihe iyo Mana nyene ubwayo yavuze ijambo biciye mu bavugishwa yuko yari ukugaragazwa ku iryo jambo ryavuzwe kandi namba umuvugishwa yari iswe Imana kuko yari ukugaragazwa ku irindi jambo ry'umuvugishwa mushobora gute kumucira urubanza igihe yari ikintu kimeze nk'uko yari umwana w'Imana nk'uko azokwitwa umwana w'Imana yari Mesiya yasezeranywe kuva kuri uwo isi yari yararindiriye yari isezerano rya Mesiya ryagaragajwe mu murabe igihe yahagarara hariya yavuze ati asangwa ntakora ibikorwa bya data rero nimuncira urubanza murabona namba mudashobora kunyizera mwizera ibikorwa nkora bishingira intahe uwondi bibabwira uwondi we murabona icyo gihe cy'ubuhumyi cy'umwitsa babamwo ntibashobora kubibona ntibashobora gutahura yashobora kuba ibyo gute ashobora kuba umwana w'Imana mu gihe yavukiye ahanye ni Betelehemu iyo bamenya gusa yuko ijambo ryavutse yuko yoje muri ubwo buryo yemwe se wiwe Yosefu n'umubaji nyina wiwe yemwe mu bisanzwe muri bene wacu bizera yuko yavutse mu buryo bunyuranye n'amategeko murabona ariko yamara ijambo ry'Imana ryarabivutse yavutse yavuze ati musesa ibyanditswe kuko muri byo mwiyumvira yuko muvise ubugingo budashira kandi nibyo nyene bishinga intahe y'uwondi nibyo bishingira intahe ibi byanditswe byera ntiyavuze gusa ati ndi umuco ariko yavuze ati muri umuco namba ijambo ryiwe riri muri mwebwe rikishingira intahe ubwaryo rero muri umuco w'isi murabe turabona yuko umuco w'igihe cyose wagaragajwe ari wa wundi nyene rero nshaka kubabaza ikibazo nk'uko imbere y'uko umwanya wacu urangira kuki rero banka bavyanse mbega bashoboye kubikora gute igihe bibiliya yabo nyene iyo bama basoma yari yagaragajwe imbere yabo rero tuvyige n'umwete wose ubu ubu mwibuke ndiko ndabwira abantu benshi muri iki gihe murabona samajana ne canke atanu gusa hano ariko ndiko ndabwira ibihumbi byinshi hagarika umuntu tumwe hagarika icuma cyanyu kivuza amabande kandi mubanze mubaze ikibazo kuki umusenzi umuntu mwiza kuki Yosefu yokekeranije murabona kuki yo kuki ntiyigeze asesa mu byanditswe kuki abaherezi bakekeranije imvi imwe nuko bata babimenye Nikodemu yavuze neza yavuze ati mwigisha turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana nta muntu ashobora gukora ibyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe turabizi ariko byari biki imigenzo yabo yababuza kubikora rero kubera iki bari banse Mesiya ni kube kuki banse urya muco hano hari jambo bari bazi ko rigiye gushika ariko igihe ijambo ryagaragazwa ngo ryerekane ko iryo jambo ry'Imana ryashikijwe gereranya iryo nuno munsi murabona mu gihe hariya byari byanditswe mu ijambo ko byoshitse rero kuki abo bantu babihakanye abigisha nuko bari babayeho mu gukayangana k'uwundi muco nibyo bari babaye mu gukayangana ico ni kintu bari ko barakora uyu munsi babayeho icatumye bavyanka nuko bari babayeho mu gukayangana k'uwundi muco murabona rero bari babayeho mu gukayangana kw'ivyo Mose yavuze niko bavuga bari babayeho mu gukayangana kw'igihe kindi cari carenganye kandi niyo mpamvu nyene uyu munsi ubu butumwa yuko Yesu Kristo aguma ari wa wundi nyene bwanka kuko abantu bariko baba mu gukayangana kw'ibindi bihe kubwi yo mpamvu nyene bazobwanka rero turabe kandi Webster avuga ko ugukayangana ni nk'umuco utariwo ugukayangana ni umuco utariwo ni ikintu cyose gikayangana nka nk'ibikeke kwibarabara iyo ugiye mwibarabara benshi muri mwebwe abatwara imiduga rero muravye hasi imbere yanyu igihe mubonye iryo zuba hasi byerekana umuco kandi nk'ibikeke kabisa nkaho hari amazi hose mwibarabara ariko igihe uhashikiriye nta kintu na kimwe kiba kiraho ni kintu kitari cyo gusa ibikeke ugukayangana k'umuco wundi ivyo nivyo murwanizo ari karakora uyu munsi yerekana abantu yerekaba ntibikeke ikoraniro mpuzamashengero umugwi w'amadini ibya azosanga atari byo kuko nuko hari umuco w'ukuri waka urya muco w'ukuri utari kuraka ibikeke ntibishobora kuba hariya umuco w'ukuri uraka kandi byo ni babayeho mu gukayangana kw'ikindi gihe ikindi kintu kuko kwarakubise kandi kurarengana rero ugukayangana ibi bikeke si by'ukuri ni ugukayangana kw'izuba kandi uko niko byagenze bakoze ikintu nka kirya nyene ugukayangana kutariko k'umuco w'ukuri rero byaragaragara ko we yari umuco w'ukuri we yari umuco kuki bamenye ko we yari umuco washobora kumenya gute ko we yari umuco kuki ijambo ryari ryarasezeranyo ryagaragajwe biciye muri we kubw'ibyo we yari urya muco wari rya jambo ryavuzwe amina yo ibyo byasa nibishobora gutuma jewe umubatiste w'umupentekoti nsemerera murabe mwiyumvira ibyo ugukayangana murabona kuba mu gukayangana ariko igihe ijambo ry'ukuri ribayeho uwo ni umuco uwo Imana yavutse rero mbega byari kugenda gute iyi Imana ivuga ku itanguriro ngo habe umuco kuwa maze hakaboneka ikindi kintu kinaka murabona ibikeke gusa murabona ibyo ntibyoroshe yamara ibyo Imana yavuze oya ntibyari kuba mbega byari kugenda gute iyi Imana ivuga iti habe umuco hanyuma hakaza igipfungu cinshi kurushiriza murabona ntibyari kuba ari umuco ariko igituma umuco uza wari ijambo ryiwe ryagaragaye kandi uno munsi igihe Imana yavuga ko ibintu nk'ibyo bizoba muri iki gihe kandi urabibona bishika nibiki numuco mu ijambo ry'Imana ni ijambo ryagizwe umuco ryigaragaza ubwaryo rero bavuga bati twebwe muvuga ko turi bande rero yavuze ati mugerageza ku turazi ko uri musazi kuko uri umunya Samaria watakaje ubwenge yemwe ugerageza ku ninde ashobora kuvuga turazi ko wavukiye mu byaha ntituzaho wajuva ntidufise urupapuro rukuranga mu mirwi yacu rero uri umusazi ufise impemu mbi murabona bavuze bati rero watakaje ubwenge bwawe ariko we yari umuco w'inkomoko w'ukuri w'Imana waka kandi gukayangana kwari kwahumishije amaso yabo dufise Mose nk'umurongozi wacu yavuze ati iyo mukizera Mose mwari kuba mwamenye kandi iyo mwizera Yesu na Bibiliya mwari kumenya iki gihe tubayemwo bavuga bati yemwe turaba Kristo tu iyaba mwaribo mwomenye ibikorwa vya Kristo muri iki gihe murabona mwobimenye Yesu yavuze ati abavugishwa bose bavutse ivyanje kandi namba mwizeye abo bavugishwa rero mwomenye ibikorwa byanje birangaragaza kubera ibyo bavuze ko nokoze ndabikora kandi ninde ashobora kunyagiriza ubu ukutizera kandi ntibigeze babibona kubera iki amaso yabo yarahumishijwe n'ugukayangana murabona ugukayangana kw'ikindi kintu bafashe ko ari jambo ry'ukuri byavuzwe ariko imigenzo yabo yahindukije mu maso yabo bapfa ijambo ry'ukuri no kwerekeza kugukayangana kubwibyo ntibashobora kubona ikintu cy'ukuri niko biri uyu munsi niko byamye mu bihe byose murabona ijambo ry'ukuri riramurika ariko bumiye ku migenzo yose aho badashobora kubona iryo jambo bariko barabira mu gukayangana kandi n'impumyi ugukayangana kuzohubahumisha hariho igikayangana kikupfa ko kizobahumisha kandi kizo igihe Yesu yavuze ati muri impumyi zirongora impumyi bari bashoboye kubibona kubona uwo ari we ariko ntibabishoboye kuko bariko baba muri uko gukayangana rero ugukayangana nk'uko narivuze n'umuco utari w'ukuri ibikeke umuco w'ukuri utahuwe nabi gutahura nabi n'ikintu kinaka cyo tegerejwe gusa nawo ariko atari wo rero uburyo bwonyine bashobora kuvuga igihushane kuko ibintu nyene Yesu yakoze byagaragaza uwo yari we ko yari umuco biyumvira ko bo bari mu muco ariko rero namba mwohagarara gusa umunota kandi mukihweza uri muri uwo muco rero uno munsi ndambi kosa riteye isoni ryakozwe n'abantu bishengero b'imico bico gihe ikintu nk'ico giteye isoni cyarakozwe bene data ntimwiyumvira ko ari igihe cyo guhagarara no kuraba neza icarico umuco ntidukora ikosa riteye isoni nk'iryo ariko murabikora mwarahejeje kubikora murabona kandi ntimwabimenye bamwe nk'uko bari rero ubu duhagarike umunota umwe gusa kandi turabe iki jambo rivuga uyu munsi iyo bahagarara kandi bakiyumvira bati hano ariko arashitsa ku kadomo neza na neza iki jambo ryavuze ko yokoze kandi yarabahimiriza nk'uko ndiko ndabahimiriza murabona ndiko ndabahimiriza ngo murabe mu ijambo musesi byanditswe murabe namba atari gihe murabona sesa mu byanditswe kuko muri byo mwibaza ko mufise ubugingo budashira kandi nibyo bishingira intahe iki gikogo uyu munsi ibikogo ubwabyo binshingira intahe ko byakozwe kandi ibyanditswe bivuga ko byokozwe ku bw'ibyo n'umuco w'iki gihe ijambo ry'Imana niko rivuga imigenzo yanyu n'ibintu ni neza na neza ibyo Bibiliya yavuze nk'abarya bazungagiza imitwe yabo kandi bakagenda ameza yose yuzuye ibirutsi niko Bibiliya ivuga kandi aho niho bari nibo byizeye bazungagiza imitwe yabo kandi bagenze murabitahura. kandi bene data muratahura ibi ko igihe muhakana ikintu cyose Imana yagaragaje imbere yanyu ko mugiye gukora ikintu nyene mwakoze guhindukirira imigenzo yanyu mwadashwe nkuko imbwa isubira kuvyo yadashwe namba byarayirwaje igihe cya mbere bizoyirwaza igihe cya kabiri namba ishengero katolika ryaritunganije kandi rigashinga idini rya mbere bikazanira indwara ishengero nibyo bizogirirwa abaruteriano abametodiste n'abandi bose muri bo ababatista ba presbiteriano n'abapentekoti imbwa isubira kuvyo yadashwe n'ingurube isubira ku capu cayo murabona turabishikira ibyo mu mwanya mutoyi umwami abishatse ugukayangana utemberera mu gukayangana murabona ibikeke ukwiyumvira ukutari ku muco w'ukuri yagaragaje ko we yari uwo muco kuko we yari mu nkehwa mana we ama miliyoni yaramurwanya nk'abantu nka mirongo itandatu igice kimwe ku mirongo icyenda y'abantu mu isi bigeze bamenya ko yaraho oya ndibaza umwumwe ku ijana w'abayuda canke bigoranye umwe ku mirongo itanu muri bo canke umwe ku mirongo ine muri bo novuga nkumbure bake muri bo mu gihugu ciwe bwite ntibigeze bamenya ko yaraho kandi naho batamenye ko yaraho bamufata nk'ikintu kinaka kitarico kuko amadini yababwiye ko yari uwo muco murabona ariko yari umuco w'ukuri yari yaravuzwe kuva mu itanguriro hariya mu itanguriro kandi abasaba gusesa mu byanditswe no gutora namba atabayeho muri ico gihe namba we ibikorwa yakoze bitashikije neza na neza ibyari byarasezeranywe muri ico gihe amina yo mbega ibintu byumvikana ga mwene data tubayeho mu gihe cyiza agaragaza ko ari icukuri yari umuco nyene bemeza ko bariko barasenga bibaza ko bariko barasenga uwo muco kandi niko biri uyu munsi bavuga ko basenga uwo abapentekote bemeza ibyo bemeza ko bakora ibyo kandi n'impumyi gushikaho badashobora kubibona kuki bagize idini kandi ariko ugukayangana mu maso habo murabona umugenzo n'uko abantu bicara hamwe kandi bavuga bati tuzokora iki na kiriya n'iki na kiriya ubu tugiye gushika aha ibyo byashitse umwami abishatse murabe ibikorwa byiwe byari jambo rizima ubwaryo ibyo yakora byari jambo rizima ubwaryo byerekana ko we yari urya muco wari warasezeranywe kuva mu itanguriro ry'isi yari urya muco umuco wiwe ku ijambo ry'igihe ryasezeranywe watuma ribaho neza na neza uko isezerano ryavuga ko ryobayeho ariko bararyanse gushika aho batashobora kuribona murabona ariko yari umuco w'ico gihe yari umuco bemeza ko bariko barasenga biyumvira ko bariko barasenga irya mana nyene umuremyi bari babayeho kandi basenga iki kayangana kandi Yesu yavuze ati musengera ubusa kuko inyigisho mwigisha ari byagezwe n'abantu kandi si jambo we ni jambo kandi we yari jambo ryagaragajwe botegerejwe kuba barabimenye ndizeye ko ibyo bishobora kwinjira ahantu hose babyumva murabona ko ari ijambo ryagaragajwe yo uravuga uti yo udufisi ijambo rero ijambo umuntu wese ashatse atwara bibiliya ariko igihe ijambo ryemejwe ryagaragajwe rero avuga uti yemwe turize yego mugenzi barizeye mu bihe byose na satana akora uko abo bafarisayo ninde yabaciriye urubanza ko batizeye ariko ntibizeye ijambo ry'ico gihe bariko barasenga ugukayangana ku ikindi kintu kinaka bakora ikintu nk'icyo muri kino gihe nyene murabona bafata inyigi imigenzo ya Riteri cyangwa imigenzo ya Wesley n'ibindi muri ibyo imigenzo y'abapentekote ariko mbe gute ku byerekeye iki gihe abafarisayo bafashe imigenzo yabo ariko inyuma y'imigenzo yabo hari ijambo ry'Imana ry'ukuri ryariko riraza kwaka kandi igihe ryabikora ryahumye amaso yabo ntibashobora kuribona kuko bariko baritegereza ikindi kintu n'uyu munsi niko biri ese imana yoreka ibyo bikinjira gushika bikubise mu mitima y'abantu bashobora kuvyizera igihe kigeze kure kurushuko mu vyiyumvira umwana wanje biri pora aravuga iyo asinziri yariko ntagira indoto kenshi yararose imwe yamutsatsana yuwundi munsi yarose abona ari mu ishengero rinaka kandi abo jewe sinari bwahinjire yavuze ati igihe ninjirayo umucanwa wariko urava mu maso kandi navuze nti igihe kirahise kirarangiye kandi bose batangura kuvuza induru bati sinshobora abana banje kandi umupfasoni wanje avuga ati sinshobora gutuma Sara ngo asabe imihezagiro ku meza n'ibindi kandi yavuze ati ntegerezwa kuja gutora Lois n'umwana navuze nti Lois ntashobora kuza ubu umwana ni mutoyi cyane ku buryo nto mumenya biri igihe n'iki dutegerezwa kugenda navuze nti ni hagati mwijoro ubu imbere y'umutwenzi Yesu azoba ari hano namba atari ibyo rero ndi icyabo naci kinyoma cha Kristo kandi umuntu kanaka aduzijwe avuga ati nta muntu azi umunota cyangwa isaha sinigeze mvuga umunota cyangwa isaha navuze nti igihe kinaka hagati y'ubu no mu mutwenzi kandi navuze nti reka tugende navuze nti ariko twashitse kuri ico gihe reka tugende nuko twinjira mu modoka kandi dutangura kuduga umusozi kandi igihe twabikora hasa nkurya muco waje mu kirere ariko hari umwiza ku isi yavuze ko nahagaze hambavu y'ibarabara nduza amaboko yanje nkuko umucanwa wari ikiguruka uva mu maso yanje kandi yavuze navuze nti mwami nakoze ibi nkuko wabintegetse nakoze ibi gusa kubera ko wabimbwiye ngo ndabikore muri ubu buryo nakoze ibi bintu bijanye n'ibyo wambwiye kandi nerekanye umusozi muremure uriko amabuye bita granite kandi umuco atabiganza birifashishije utema ibuye riva kurindi rya musozi ripima amatoni amajana kandi riza navuze nti hindukize imitwe yanyu ntimurabe byose birahera mu minota mikeyi navuze nti rero agacerere kera agahambaye kava ahantu hose mu gihe ryiryabuye ryerekeza aho hantu bishoboka ko ari kera gusumba uko tubyiyumvira hariya murabona ni neza na neza ibyanditswe murabona ibuye ryavuye ku musozi atabiganza birifashe kandi ku bw'ibyo umwe muri iyo minsi hagiye kuba nk'ibyo gihe muzoririra ikintu kinaka nababwiye nti muriteguriye icyo gihe Imana iguma ibereka umwanya ku mwanya ego navuze nti naho yoba umwana wanje ubwanje cyangwa uwari we wese igihe kirashitse ndashobora kuvuga gusa ibyo yambwiye kuvuga kandi bizobaho kandi bikaba kandi rero kandi ubwo nyene yaje hano ibuye ryavuye ku musozi ridafashijwe n'ibiganza by'umuntu Daniyeli yari yarabibonye igihe kirekire imbere biri ntiyarazi na kimwe kuri ibyo ariko yari indoto arungikiwe n'umwami rero murabona bemeza ko basenga iyo mana nyene iryabasuzugura kandi ikintu nk'icyo carabonetse ubugira kandi uyu munsi ku bw'ibyo impamvu nyene kandi kuba mu gukayangana mu gishingo cy'umuco uhambaye urakana ibyiza muraba umwiza tubaye muno munsi muraba ibiriko birashika uno munsi raba ubwicanyi ufata ku nguvu ukuryamana kuki byashitse ndizera ko ari Billy Graham yavuze mu gikorane ciwe giheruka ati mu myaka 10 uhereye ubu abantu bose i California bategerezwa gutwara inkoho ibakingira ubwabo ntushobora kuronka abajejwe umutekano bakwiye abantu babaye abakeha bwenge barasana baricana kandi barafatana ikintu icyo ari cyo cyose murabona bahindutse ibinyeshamba gusa murabona byo mwibarabara murabona n'igihe tubayemo mu gihe cya Sodomu murabona ariko hariho umuco waka namba gusa bataraba namba gusa batabona murabe mwijambo kandi murabe icyotegerejwe kuba muri iki gihe botegerejwe kumenya icho bogerageje gukora rero bemeza ko bariko barasenga uwo muco kubyivyo bemeza ko bariko barasenga uwo muco ariko bariko barasenga mu gukayangana kuwundi muco mu kibanza cy'ukuri murabona we yari umuco zanemera n'imigenzo mu buhumyi mu kubaho kwabo ubuhumyi Baba kuye kumucho wukuri wijambo rya sezeranywe ijambo imana yemeje ku bwa Yesu umuco w'isi waje kandi utuma iryo jambo riba neza na neza mu gihe cyaryo neza na neza muri iyo minsi azoza hagati mu maginga 70 ya Daniel uko nukuri nayo ni 3 nigice cy'imyaka y'ubuvugishwa bwiwe Mesiya yoje umuganwa yaje yovugishijwe kandi 3 nigice Chiminsi yivyo rero yoshoboye kugaruka kubwo abakiriho atangi kimazi kandi ivyo nivyo yigishije imyaka 3.5 kandi muri irya zaburi Dawidi yavuze ati mana yanje nigiki cyakumpebesheje zaburi 22 amagufa yanje yose arandaba banzungururiza imitwe banca imbere imyaka 58 nkumbure igihe Dawidi yaririmba iyo ndirimbo muri mpemu kandi yafashwe nk'ubuvugishwa rero iratangwa bariko bararirimba izo ndirimbo mu rusengero igihe ikima zinyene cari kibambwe ku musaraba n'iminwe yiwe kandi itoboye kandi batoboye ibiganza n'ibirenge byanje murabona hariya rero kubera iki baba mu gukayangana ntibabona umuco murashobora kwiyumvira umuntu muzima akora ivyo nkuko ntashobora kwiyumvira umuntu muzima yirukira mu nzu yo hasi no kwinjira n'inkomezi akugara imiryango yose avuga ati ndanse kubona yuko hariho umuco n'ubusazi n'impemu yiwe yanyereye ahantu hanaka iyo umuntu abona yuko Bibiliya yasezera kandi akabona nibizima neza imbere yiwe kandi bigaragara kandi rero akaguma umwanya wose muri izo zanemera n'ibindi hariya hanze no kuvyanga no gukayangana mu buryo bwa mpemu nivyo neza na neza yari ngaho rero yari umuco w'isi kandi si nti yaje mu biwe abiwe ntibamumenye yaje mu isi kandi si yaremwe nawe kandi si nti ya mwemeye murabona ariko mumenye bose yabamwemeye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana abo bose bamwizeye mwibuke ntidushobora kubeshwaho n'umuco w'ejo hahise umuco w'ejo waragiye uwo muco w'ejo ni cibutso gusa umuco w'izuba w'ejo cyari cibutso gusa cyange ni kahise ntitugishobora kubaho mu muco w'ejo kandi wa wundi naho ari rya zuba nyene iryo zuba nyene ari ku munsi wose uzana inkomezi zawo zirushirije gato gukomera uwo kweza urubuto kugira ngo habe ukwimbura murabona izuba rizu no munsi riba rifise inkomezi zirushirije gatoyi umunsi wose ubu bizogira inkomezi zirushirije gatoyi kandi gushikaho amaherezo ingano ziryamye hariya zizoja gufata ubuzima hashize igihe ubuzima buzoza rero inkomezi zirushirije gatoyi ukwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwindwi washitse igihe cyo kugenywa murabona iryo zuba nyene rimurikira uno munsi mu kwezi kwa mbere canke mu kwa 12 riri hariya hejuru rihanagura iriya barafu kandi ryishongeshereza hasi mbukuri ruriya rubuto riruzanira amazi ni rya zuba nyene ariko ruriya rugano ntirwoshobora kubaho muri urya muco w'izuba nyene ryo mu kwezi kwa gatandatu murabona ntirwoshobora kubikora murabona izuba riza rikomeye gatoyi kurushiriza uko umunsi uje kandi urubuto rwoshobora kwezeza gatoyi kurusha kugira ngo rwakire umuco w'izuba iyo niyo ngorane uno munsi urugano rwatewe mu gihe cy'abadata mbere inyuma hariya kwa Luteri na Wesley n'abandi rwarazingamye ntirushobora gufata umwana umwana rwica rwaranswe gukura murabona rwari kase rwari kuyubgarwo kumutumba no kuzangaha rukuri rukikorera ubgarwo ikintu carwo gitoyi ruhinduka igishishwa rero kandi nta buzima buri muri rwo urubuto rwotegerejwe kwezeza no gukomera kurusha kandi umwana arakomera kurusha uko munsuje ubu muze turabe akanya gato turaja kuraba ibihe by'ishengero hari ibihe indwi by'ishengero kandi nk'ivyo bihe by'ishengero kimwe cyose murabe ukuntu yaribwiye ico ryokora ukuntu urubuto rwokwezeza kandi rukamanuka kuri iki gihe cyanyuma ngaha iki gihe cyanyuma tubamo rero amashengero ategerezwa gukora cyo kimwe murabona amashengero ubu murabe riteri yabivye urubuto kandi riteri rwari urubuto kandi yararuteye nivyo Wesley uko nyene kandi na Pentecoste nayo uko ababatisti uko nyene abanazalene ariko murabe ubu riteri ntiyoshobora kugaruka kandi ngo abe mu muco w'idini rya mbere katolika oya mugenzi yari uwundi muco uwo yari imana yezeshe ikintu kinaka rero inkehwa zarasohotse muri uwo muvyuro w'abaruteriano maze haje umuvyuro wa Wesley hanyuma rero muri yiwo yemwe ntibashobora gusubira inyuma ngo bakore iby'abaruteriano murabona hanyuma haje abapentekoti hanyuma rero abapentekoti baritunganya baca bakora co kimwe bafashe igishishwa murabe ari kurubuto rurabandanya ubu turi mu kindi gihe ni kuki batazovyakira ni kuki batazobona yuko urubuto rweze hano hari ijambo ryasezeranwe ryo muri iki gihe ni kuki batabibona kuko baba mu gukayangana kw'abaruteriano mu gukayangana kw'aba Wesley mu gukayangana kw'aba Baptiste mu gukayangana kw'aba Pentecoste baba mu gukayangana kuwundi muco niyo mpamvu badashobora kwakira umuco w'ijambo ryose ryagaragajwe nk'uko Imana yasezeranye ibimatanishije ishasharandwi ahibanga ryose ryahishuwe bizogaragara kandi bivuga impamvu ayo mabanga yakoze nk'uko kandi yamara iyo ibyo byinjiye iyivyo byinjiye baja kure yavyo kurusha ubwa mbere ntacire guzo bafise Imana yarabikoze muri mpemu mu gihush mu guhishura yaravyemeje neza na neza mu bumenyi nibindi bintu byose yuko ari ukuri kandi baguma bashaka kuba mu gacho kaba Pentecoste ndi umu assemblée ndi umu holiness ndi uyishengero ry'Imana ndi iki murabona kuba mu gukayangana no mu aka ya 40-50 heze kuba mu gacho k'abaruteriano kuba mu gukayangana kwabo ba Wesley aba Baptiste aba Presbyteriano canke aba Nazarene kanaka ugukayangana kw'ikindi gihe cishengero ryaba ndanije kandi riritunganya ricarikora co kimwe kandi byanse byongera rishiburira kure umuco mu gihe uriko uramurika muri ico gihe kandi muri ko muraraba mu bikeke ndabivuze nubashe murabona ariko atari ukubababaza ariko kubakangura muri ko muraraba mu bikeke byari kugenda gute iyo Yesu avuga ati yemwe muri mpumyi kandi murongora impumyi ntibashobora yagerageje kubabwira kandi ntibabikoze yavuze ati bareke impumyi irongora impumyi bose bazogwa mu gishimu ico nico gihe tugezemwo namba bagiye kudanda bagirana ntaco nobikorako narakoze ivyo nshobora gukora vyose nakoze neza na neza nakoze ibi kwibwirizwa ryawe mwami uri cabo nakuva muri 1933 hepfo kuruzi gihe urya muco wabonye hariya wa muri ka hepfo hari ngaha nyene muri iyi nyubako kandi yabashingiye ntahe y'imyaka yose kandi ikintu cyose wavuze carashitse kandi baraba barabandanya umwanya wose reka impumyi irongora impumyi nzorindira gusa ico gihe azoshika umwe muri iyi minsi murabe baba mu gukayangana ko kwa ritera baba mu gukayangana ko kwa Wesley, baba mu gukayangana kwabo inyuma hariya niyo mpamvu badashobora kubona umuco w'ukuri, namba badashobora guhagarika akanya gatoyi no gutora gusa Bibiliya kandi bakayisoma bobo na yuko uyu ni umuco wasezeranywe w'igihe. Ubu tugiye gufata bimwe muri ibi bintu mu mwanya mutoyi yarasezeranye kubijanye na Malaki kane yuko ibi bintu byoshitse, yarasezeranye byose mu byanditswe yuko ibi bintu byoshitse. Murabona murabe Isirayeli nayo ikigereranyo cyacu mu rugendo raba barya manu ari wo wari umuco wabo, ubuzima bwabayeho inkomezi ubuzima. Ibyo si byo, Isirayeli ntiyashobora kurya manu yamanukiye ejo hahise, yabayanduye yabayaboze, ntiyari nziza kuri bo, bari gupfa kubera yo manu yabazigama ari bazima ejo hahise yo bishu no munsi. Bibiliya yavuze ko hazamo imyanda yanduye kandi yo manu bategerezwa kuronka manu shasha buri munsi. Amina. None ni giki abantu babeshwaho na manu ya Ritter Wesley n'abandi hari inyuma muriko muradya ibintu byanduye biriko birabica muri mwemu biriko birabica napfiriye mu migenzo yanyu. Manu ya Ritter yejo niyokora kuba Methodist, manu yaba Methodist niyokora kuba Pentecoti, manu yaba Pentecoti niyokora uno munsi. Murabona icyo nshaka kuvuga? Buri munsi yaraza umunsi ku wundi nshaka, kandi niko bimeze mu bihe by'ishengero. Manu ya Ritter bwari ubutumwa bwo gutsindanishirizwa. Ubutumwa bwa Wesley kwari ukugaragara kukwezwa, Pentecoti kwari ugushumbushwa kw'ingabire, ariko ibi n'ukumenyekanisha ibuye ryo kunengesera igihe cya nyuma igiti cy'umugeni. Ibyo binyuranye n'ibyo byose kandi yamara ni wa muco umwe nyene kubakuze nk'izuba rimwe nyene ryaka uno munsi rizokweza ingano kubw'iyo kubyiyimbura byo mu kwezi kw'indwi. Murabona icyo nshaka kuvuga? Ariko umuco w'uno munsi ntacutsomara hariya inyuma mu kwezi kw'indwi urakomeye kurusha ingano zamaze kwigira imbere, harageze kuzakira. Amina. Atankeka nibyo ntibashobora kuzifata ubu birashoboka, igihe nticari cyo rero n'ubu nushobora gukora ibinyuranye n'ivyaremwe vy'Imana. Irafisi cagezwe kandi kunyuranya n'ico cagezwe vyica igiterwa cawe, utegerezwa kugenda uko icagezwe c'Imana kivuga, kandi vyagezwe vyiwe n'ijambo ryiwe. Icagezwe icarico cose n'ijambo ryavuzwe, kandi ijambo n'ice yumviro cagaragaye. Murabona ubu turazi yuko ivyo ari ukuri. Iyerekwa n'iki? N'ijambo ry'Imana canke ikintu cavuzwe imbere canke itangazwa ry'ikintu imbere y'uko kiba? Hanyuma iyerekwa abavugishwa n'Imana bari bafise na Yesu yari afise, Pawulo yari afise hamwe n'abandi bose, kandi bavuga kubijanye n'iki gihe bwari ubuvugishwa bw'ibyari bigiye gushika. Kandi ngaha turabona ubwo buvugishwa bwaragaragaye, ariko abantu ntibanabumenye. Murabona icyo nshaka kuvuga? Rero manu yejo hahise, raba ngaha mwarigeze mubona izuba IZUBA ryagiye mu buseruko gushika mu burengero nk'uko ryagenda buri gihe, mwarabibonye? Kandi murabe ibihe by'ishengero byakoze ikintu kimwe, iki izuba umewe a izuba ryatanguye mu buseruko, hanyuma iterambere ryagendera hamwe n'izuba. Umuco w'Imana wavuzwe kuri bo kugira bawubemwo, barabandanije bakurikira izuba baraba iyo ryariko riraja. Ubuzima ubwabwo igihe uvugutse n'izuba urabandanya kurya nyene ko kurenga kw'izuba, kuva kw'izuba ryawe gushika ku kurenga kw'izuba. Umuntu agenda iyo izuba rirengera iminsi yose iterambere rya kera. Dufise n'Ubushinwa mu bihugu by'ubuseruko Yerusalemu, rero itegereze ribandanya rigenda rigana mu burengero nkuko rigenda kandi nkuko ribandanya riguma ribandanya gushitsa mu burengero niko igiye cishengero cagenze uburyo bumwe kubw'umwana w'Imana ni murabe Pauli ishengero rya mbere ryatanguriye mu buseruko ryavuye hariya rijabuka ikiyaga no gushika mu Budagi rigizwe n'ugukwegwa gutatu ni murabe ngaha kuva Aziya na hariya muri Palestina byarajabutse iba hari gushika mu Budagi uwo yari Viter hanyuma ryavuye kwa riteye rica hejuru y'ibiyaga by'ubwongereza gushika mu bwongereza kubwa Wesley hanyuma kuva kuri Wesley ryaragiye gushika ku ngera y'uburengero gushika muri leta zunze ubumwe kandi ibi ubandanije bigaruka mu buseruko ubugira kandi iki camaze kuba igihe cakagoroba ni murabu kuntu ibihe by'ishengero byaryamye ni murabi ibihe by'ishengero ingene byarwanye Riter Paulo ubwa mbere gusubira inyuma mu gihe cya mbere hama tukaja maja hepfo gushika Ireland no gushika kwa Irene n'ibindi amajepfo mu Bufaransa kuva hariya gushika mu Budagi no gushika mu Bwongereza riguma rigenda mu burengero rero ubu ntidushobora kubandanya kandi iki ni gihe cya nyuma none bibiri yivuga iki kubijanye n'iki gihe cya nyuma ni murabe bijanye n'indonda bihugu abahinga ba no soye ikurikirana ry'ibihe hamwe n'inzira yose ushaka kubifatamwo mu vyanditswe ubwa mbere ivyanditswe atankeka ubwa mbere icemezo mu vyakahise inzira yose ushaka kubicishamwo turi ku iherezo igihe cya nyuma cishengero kandi itegereze nk'uko ryabandanije riji mbere niko ryarushirije gukurana n'inkomezi kandi niko iryo shengero nyaryo rito ry'inkehwa ryakuze riva mu gutsinda n'ishirizwa mukwezwa umubatizo wa mpemu yera kandi rija kure kwibuye ry'ukunengesera ryihindemo nta yandi madini nyuma yiri nta yandi azosubira kubaho murabona ntibabishobora ntibishoboka murabona turi mu burengero kugira gusa ndabereke biciye mu bigereranyo byose n'ibindi bintu byose kandi murabe kuri izo ntambuko zitatu ugukwegwa gutatu turaja kubishikira muri iri joro murabona murabona ukuntu turi mu gihe cy'iherezo ni gusa izuba ryagize urugendo nk'umwana umwana nk'izuba ishengero ryajuko nyene guhera mu bihendwi by'amashengero no kubandanya iterambere ryagiye gushika iburengero n'ishengero ryagiye gushika iburengero kandi rero hamwe twogenda kure yaho turi ubu twoca dusubira mu buseruko uvuye ku nkengera y'uburengero ubwo nyene ucusubira mu Bushinwa ubu Yapani hari inyuma ubugira kandi ibirometero 111,565 ucusubira mu buseruko ubugira kandi rero ubuseruko n'uburengero byarahuye ubuseruko n'uburengero byarahuye nuko biri turi ku iherezo nta kintu gisigaye kandi cha kintu nyene cyarasubiye kuba uno munsi kirya cyabaye hariya inyuma ico kintu nyene cyahuriye mu burengero nico byahuriye mu buseruko abantu baba mu gukayangana kubundi muco wagerageje kwerekana umuco warugiye kuza baca barawuhakana kuko bakiriye ugukayangana mu gishingo cy'umuco yo kandi hariho umuco w'igitangaza mu gihugu cyo mu mahanga Zebuloni Naftali bigariraya muri Galilaya igihugu cy'abanyamahanga iki ni gihe cy'indwi cishengero mwibuke kandi igihe cyose iryo zuba ritangura ryakira mu buseruko n'iryo zuba nyene ryakira mu burengero kandi umwe mpemu yabaye mu bihe byose nk'uko nyene n'uwo mwana nyene uyu munsi none nibiki neza na neza ni nk'igihe cyiyera izuba ririho ubu rizoba ari rya zuba nyene rizokweza urubuto aka gatasi murabona ariko nibiki nibizuba kongera ko ico rizoba kandi uno munsi muri iki gihe cyiherezo uko niko bari kongera ko iki ariko kandi baracyarondera kwibera hariya inyuma nkibikuri bamanuke ahantu ha kera kera inzu yo hasi ya kera y'amadini y'imyizerere no gukwega marido yabo no kuvuga bati ndiya ntiye gusa kuri bona byose n'ubuhumyi kandi mu gihe ibyo bibiriya nyene iyo bavuga ko itse bizera iriko iragaragazwa na muhemu yera wa wundi nyenejo yatsa no muco mu gihe cyiherezo mwabibonye kandi murabe neza hariya muri Maraki aho kungene yabiteguye ati ukwizera kwaba se kubana n'abana kuri base murabona uwo muhemu nyene aho yaseruka kandi hariya inyuma aho aseruka ha ubugira kandi cha kintu nyene murabona ukuna kuri ya nyene neza na neza n'ugusubira inyuma ubugira kandi kubera iki ubuseruko n'uburengero byarahuye neza na neza mu maso yacu ariko kandi ntibabibona kubera iki ntibibatangaje ko Yesu yavuze ntibitangaje ko Yesu yavuze ati nimubareke rero nimpumyi zirongorwa nimpumyi bazogwa bose mu cobo umuco w'ibindi bihe werekana uyu munsi murabona izubu no munsi byerekana gusa n'ukwerekana umuco nukwerekana umuco ibyo bizoba muri uku kwindwi canke kumunani asangwe imana kubyiyimbura kandi umwana mu gihe cha bite Martin Luther na Wesley Fine Knox Carve Modi nabandi bose abo bagabo bahambaye bahariya inyuma bari bafise uririya muco na John Smith wishengero rya Baptiste na Alexander Campbell ishengero rya Campbell nabiyita bigishwa ba Kristo ishengero gikristo nayandi mazina yose babaha abo bagabo bose hariya inyuma mu bihe byabo berekana gusa ikizoshika hano mu gihe cyiherezo kandi rero ahabana buno nyene inyuma yaba bitanguje nibindi bakoze ntibagumye kumutumba bawuvuye ko baca bakorera abantu gatoyi kagashishwa aha hanze aho muba muvuye ku isoko nyayo y'ubugingo nta bugingo mufise mukuri gishishwa kuri ico kintu hanyuma mukagitera hanze ngaha mwivu kizogumaho hanyuma kibore kandi niko mumeze mugerageza kurya manu yaboze yo mu minsi yaheze ivyimbugwa bireze Yesu afise imezi iteguye ahabera b'Imana bagaburirirwa ibyo kurya vyeze vy'igihe biciye mu muco w'ubutumwa bwiza ugaragaza kandi ukemeza yuko ari ngaho no munsi amina abera barya umutsima mwiyumvire gusa igishishwa gishaje cejo murabona ntimugitere hari inyuma carabotse ntigishobora kugumana naco oya mugenzi nta ciza kizokora nikizokura cakuwe mu buzima kandi jambo nibwo bugingo kandi jambo n'ubugingo uko n'ukuri igishishwa kiravako kari ya gasage gatoya gashaje karagwa nibindi nkivyo karahindura gusa idini kagaca kagwa hasi karanka kubandanyana n'ubugingo ariko muco urari garagaza mana we ego mugenzi ivyejo ivyejo mana we ukuntu twategerezwa kubona ivyo murabona yuko ibintu vyaboze vyejo ntibombiri uno munsi murabona kirafise inyo muri co murazi utwo tunyamugera duto yuko tutwita sindatuzi sinzi byinshi kuvyerekeye ubuzima bw'imigera ariko ndazi yuko twumva tutwita utunyamugera twinjira mu kintu cari co cose gitanduye kwitanguye kubora murabona sindabishaka rero namba biguhagije bandanya ariko atari jewe ariko mwibuke murabona gamuti rero kubera iki bimeze neza na neza nejo hahise iyo uza kumenya gusa yuko ako gashishwa gatoyi kari kungano nuga mu ntango hamwe koguma mu rubuto bica bitera urubuto kuja kure ico nico kintu nyene kigira ishurwe gingano nico careje kahise ariko hamwe co kwitandukanya n'urubuto kandi ntikikure neza aho rero kica kivako murabona ariko hamwe co bandanya murazi yose nzira yo gutanga ubuzima uko gipfa gihinduka kindi kintu kandi gituma haba urubuto namba hari kitariho kiva hehe amina muratahura ubu dushaka kugenda tunyaruka iri joro iyo ngeze ni nk'umwami kazi w'Ubwongereza igihe kimwe yagendeye uruganda runini rw'impapuro acavuga yuko yashaka kuraba mu ihinguriro ry'impapuro rero baca baramwereka ihinguriro ry'impapuro imyaka myinshi mbere y'uko babishyira mu ruganda nyarwo rw'impapuro n'ibindi rero babonye bakora impapuro muri ibyo rero baba neza baciye haciye akanya yinjiye ahantu hatari ikindi kintu hatari ikirundo cya kera cy'ibishambara bicafuye acavuga ati ibi byavuye hehe ibi n'ibikiyo niko yavuze umukuru w'uruganda yavuze ati ibi nibyo tuzokoramo impapuro ibi bishambara bicafuye yavuze ati ibyo birakora impapuro ego rero yashobora kubyerekamerana ntiyashobora kubyemera na gato rero amaze kugenda uwo muntu yatoye ico kirundo cy'ibishambara nyene aca abicisha mu cuma kinaka navyo bivamo ni urupapuro rwiza rutagira agasembwa murazi byahinguwe bigirwe ibyo kuri aca ashyira ku ishusho yiwaca arayimurungikira bimwerekana we nyene mu byo yise ibishambara bicafuye rero nuko bimeze ibintu by'ejo byapfuye ubutumwa bwa Luther ubutumwa bwa Wesley ubutumwa bwa Pentecoste hamwe gusa bwoca mu cuma cya mwemugera w'Imana n'ijambo ryo kugaragazwa bizoza n'ishusho ya Yesu Kristu mwami amina ariko ubigumije aho n'ibishambara bicafuye urabona bitegerezwa guhingurwamo ikindi kintu kinaka Luther yategerejwe guhingurwamo Wesley na Wesley yategerejwe guhingurwamo abapentekoti n'abapentekoti bategerezwa guhingurwamo Kristo hariho inzira bicamwo niko n'ubutumwa bwiza hariho inzira byaciyemo buko buriko burabandanya muri iyo nzira igihe cya Luther cyo gutsindanishirizwa turizera ibyo icya Wesley cyakwezwa turizera ibyo cy'abapentekoti cyo gushumbushwa n'ingabire ku bwa mpemugera turizera ibyo atangiye kariko bishire byose hamwe ucuro nk'iki Yesu nyene Yesu Kristo ko yari aricyo n'uyu munsi niko ari niko azokwama ibihe bidashira yo uronka Yesu mu gihe umuntu aho bacurira ariko akora inkengeri abafise ijwi rinaka ashaka kuyishiramo mu gihe aba ariko ategura iforoma yiwe no gusukamwo ibyo yashongesheje by'icuma asuka umuringa ku rugero runaka icuma ku rugero runaka umujumbu ku rugero runaka kubera iki arazi neza urugero ategerezwa gusukwamwo kuyigira kuyiha ijwi ribereye kandi uko niko Yesu yakoze biciye mu mugeni wiwe yashizemwo urugero runaka rwa Luther urugero runaka rw'abamethodist urugero runaka rw'abapresbiteriani urugero runaka rwa Pentecoste muri cyo ariko akuramwo iki ishusho yiwe bwite ibiki nk'ubutumwa bwa piramide gusa murabona buriko burayegeranya ubu butumwa buja mu mugwi w'imbehwa hamwe na rigabuye ry'ukunengesera ubutumwa bwa Yesu Kristo ku isi butegerezwa kumera nk'ubutumwa yari afise ahandi ho ntashobora kubuza ko kurya ku mutwe ushika ku birenge umutwe amaguru si umutwe ariko umutwe niwo utwara amaguru cyangwa ugize amaguru uyabwira huja murabitahura mbwira mwiza cyane niwo muco w'igihe Wesley yari umuco uhambaye nk'uko yavuze ku vyerekeye Yohana umubatizi ati yari umuco uhambaye mu gihe ciwe by'ukuri niko yarari oya ego mugenzi bishambara bisukuye canke ibishambara bicafuye by'ejo ugumye uko nyene ica bizo hindu kagusibi shambara bichafu yibihe byose byara koze igikorwa cyabyo nk'impunzo mugabo ubu byahindutse impapuro gutsindanishirizwa kwakoze mu gihe cyako mu gutsindanishirizwa mu gihe cya ritere hanyuma byasaba ko guhinduka kwezwa biciye kuri Wesley no kwezwa kwakoze mu gihe cyako kugeza guhindutse umubatizo wa mpemu yera kandi umubatizo wa mpemu yera wakoze mu gihe cyawo gushikaho mpemu yera yuko hari Imana imwe gusa yiyunga mu ishengero hanyuma ishengero muri Kristo hanyuma rituma Yesu Kristo aboneka ku isi ibyo yasezeranya ha muri Bibiliya mushobora kutabyizera sinshobora gutuma mu byizera Mfise inshingano yonyine y'ijambo murabona uko n'ukuri rero murabibona mbega murabibona namba mubibona bizoba nk'umuntu igihe kimwe yagiye mu gihe yagiye mu gihugu citwa Wayareze mu gihe cy'umuvyuro w'abawece mugwi w'abantu bagiye bavuye muri Leta Zunze Ubumwe hanyuma baramanuka hanyuma bavuga ko bashaka kumenya inyubakwa uyo muvyuro w'abawece wari kuberamwo benshi muri mwebwe muri buku muvyuro wa Welche umuvyuro uhambaye wabaye kuba Welche mu gihugu citwa Wireless rero aba bantu aba bavuga butumwa bakomeye nibintu bagiye bavuye muri Leta Zunze Ubumwe abahinga mu by'Imana bashatse gushikana yo no kubona ibintu bihambaye bakoze murabizi rero bariko baratambuka mu ibarabara bavuga bahuye n'umupolisi muto mutashaje ahagaze mu mfuruka atungagize indembo yiwe muraza avuza mu ruhwa indirimbo yo guhimbaza nk'uko bavutse bati yemwe ariko aravuza gusa indirimbo zo guhimbaza mu ruhwa turashobora kubandanya tumurabe turabica hava akora igituma tumubaza iki ikibazo nuko bagiye aho yari hanyuma bavutse bati mushinga ntaye nihe ariko habera umuvyuro w'abawerce yakuye hofero yiwe yavuze ati bashinga ntaho umubyuro waba werche uriko ubera ngaha mu mutima yo nuko yari umubyuro waba werche yo mana hamwe gusa gusa kotahura yuko turi shusho ya Yesu Kristo jambo ryiwe ryagaragajwe uri shusho y'Imana giwe urabona nihe hari kwabera umuvyuro wawa bwarishe ni mugihe nyubako yavuze ati mushinga ntahe ni mu mutima wanje we yari umuvyuro wawa werche uko ni kuri kandi no munsi shengero ryotegerejwe kuba Yesu Kristo muri kogwa kwisi kuko ndiho namwe muzobaho kandi ubugingo bwanje buzoba muri mwebe ibikogwa nkora namwe muzobikora murabona ishengero ritegerezwa gushika gushikiraho hantu naryo kandi yasezeranye ko ryo bikoze kandi bizobikora ritegerezwa guca muri iyo nzira rero murabona ibyo nibyo biri ko biba twebwe dutegerezwa kumera uko we numuvyuro rero Nowa yari umuco mu gihe ciwe yari umuco Nowa yari uwo muco yari umuco kubiki kugira ko ari jambo ry'Imana nzorimbura umuntu ku isi wo naremye uba ku bwato kandi ikizokwinjiramo cyose kizorokoka Nowa yasohotse hari yavuga ati hari nzira imwe kandi n'ubwato bavuze bati icyo gituma igitama cy'igisazi gishikuza yari jambo ryagaragajwe Nowa yari umuco w'igihe mu by'ukuri umunsi w'igihe ciwe yazanye umuco Mose yari umuco mu gihe ciwe mu by'ukuri nzobagendera ni ku Imana yabwiye Aburahamu nzomanuka kandi nzosohora abantu banje n'ukuboko kw'inkomezi no kugaragaza inkomezi zanje muri Egiputa kandi igihe hariya Mose yahuye n'igisaka cya kumuriro hanyuma akabona yuko ndiho yari muri icyo gisaka Mose yaramanse hariya kandi yari umuco amina nibitangaje ko yashobora gufata umukungugu no kuwuha no kuwuhuha no kuvuga ati habe imbaraga sa ku isi yari afise ijambo ry'Imana haba iki umukungugu watanguye gutumuka hanyuma imbaraga sa zitangura kugaragara haleluya kubera iki yari kugaragazwa ku muco w'ijambo ry'Imana nzotere Egiputa nzoteze Egiputa ibyago yari umuvugishwa ibyo yavuze byarabaye yari umuco w'igihe ciwe yari umuco w'Imana birashoboka ko Farawo yoba yari afise ibintu byose yari akeneye n'abandi bose abaherezi bose bari bafise ibyo bifuza ariko Mose yari umuco kubera iki yarerekana ijambo ry'Imana ryagaragajwe Imana yasezeranye iti nzobasohora n'ukuboko kw'inkomezi kandi nziheshe icubahiro ibyo nibyo yari ko arakora nicyo gituma Mose yagaragaje ko yashobora kurema si ukubera yashaka kurema ni ukubera Imana yabimutegetse iti kandi hamwe n'ibyo genda mu ikoraniro ati ejo umwami Imana hejeje kumbwira ati yora urushi rw'umukungugu hanyuma ubutumurire mu kirere nk'uko hanyuma uzihamagare nta kintu gihari ngaha ariko birajya kuhaba hariya amina yo nizere ko mudasinziriye yo ukugaragara yavuze ati narungitswe Imana yavuganye n'abasokuru mu by'ukuri yari kutugendera ino no kudusohora naje kubagaragariza ku gihe kirangiye mwiyambure n'ibyo mufise byose tugende ego bamwe muri bo bavuze bati yemwe ndizera datani yavuze ati sinibaza ko vyihutigwa ntitwategerezwa kugira ibishobisho kubwibi kandi byaragaragaye kwivyananiranye incuro zine canke zitanu ariko uko nyene byarabandanije bari yumviriye barasohoka kandi bakavuga bati tuzomutera amabuye uyu Mose mukure hagati muri twebwe ntitumukeneye mu mugwi wacu ngaha Mose yabandanije gusuko vyabaye kose kuko yarubugingo bw'igihe ico yarafise cari giki Imana igaragaza ijambo ryayo ryasezeranywe biciye muri Mose kandi Mose yarumuco Eliya yarumuco ati soho kugende wicare kuri karya gasozi nategetse ibikona kukugaburirirayo amina ego mugenzi yagarutse afise uko ni kuhora hagize ati nta nurume ruzogwa ruvuye mwijuru kugeraho nzoruhamagarira jewe amina ati izuba rishobora kubonesha mwoshoboye guhamagara ibicu byose canke mukora ibintu byose mukeneye ariko nta nurume ruzoza kugeza ndaruhamagaye yari iki umuco haleluya yari umuco yari jambo ry'Imana rigaragajwe biyumviriye ko yari umukeha bwenge igihe yari yicaye harya hejuru yari afise abamuzimana ibifungurwa nabo inzara yari hafi kubica bashaka kugendera ku migenzo yabo n'iterambere ntiyari Mose canke ntiyari Eliya we yagendeye mu muco igihe yari yicaye ku nkombe y'umugezi Keriti afise umwanya uhagije yari afise ibifungurwa n'ubumwitwaririka n'icari cyo cyose bibajije ko we yari umusazi ariko yari umuco bavuze bati yewe uwo wera shaje yikumbagaza hasi dufise ngaha yabaye iki yemwe murazi umunsi umwe umuntu kanaka yari ko arahiga aravuga ko bamubonye ahagaze harya hejuru hafi ya hariya hejuru ku musoza tanke kurya musaza urya musaza yari kugaduka muri iki gihe yari kugaruka muri iki gihe oya we yari umuco w'Imana mu gihe ciwe Yohana igihe yazaha ku isi rero yagiye mu bugaragwa kugira yigishwe uhoraho atari mu iseminari yasabwe kwerekana Mesiya rero amaze guseruka Yesu yavuze ati yari umuco umurika uci bibati haleluya kubera iki we yari ijambo ryagaragajwe Yesaya yabivuze kuko uko niko biri uko nukuri ati yashobora kurunga iki imbere ijwi mu bugaragwa risemerera rivuga riti nimutegura inzira z'uhoraho mutunganye inzira yari gusemerera umwe ijwi ry'ugusemerera mu bugaragwa nguye araje we yari iki ijwi ry'usemerera mu bugaragwa we yari iki ukugaragazwa kw'ijambo umuco yamana nyene yavugira mu itanguriro yavuze iti kandi umucuraje ngaha nk'uko yavuze ati nihabeho umuco kubwizubizuba ricaribaho yavuze ko hategerezwa kubijwe dusemerera mu bugaragwa bica bibaho wari umuco w'igihe yasubiye kuvuga mu minsi y'iherezo amina n'umuco w'igihe usemerera mu bugaragwa bw'ibaburoni uti nimuviwe yemwe mw'abantu banje kugira ngo mureke gufatanya n'ibyaha byiwe ntimukore kuri kirya kintu ciwe canduye nimwitandukanye naco nimuhunge uburake bugiye kuza Yohana yavuze ico nyene ati incabiti genekerejwe kubitsina vy'ibiti nta mashuri yari afise ntiyavuga nk'umuvuga butumwa yavuga ku vyerekeye inzoka inkwi n'ibiti nshabiti n'ibindi ibyo yari amenyereye mu bugaragwa ntiyari yaremerewe mu bintu nk'ibi bihambaye binini ibintu byiza bifise umudufise no munsi nk'ibyo bari bafise muri rya minsi yazananye imvugo yisangije yigeze ahagarara ngo avuga ati mane mane no mu buryo bw'ukunama budashemeye we yaje giturumbuka azananye mu bugaragwa yambaye insato yaratse avuga ati ntiwibaze ko jewe ndi uwiki canke kiriya imana ishobora guhindura aya mabuye ikayagira abana ba Aburahamu ntiwibaze ngo ni ukubera ko uri umumetodiste umubatiste umupresbiteriya canke urashikamye ku mana imana ishobora gutora imborerwa n'abasambanyi ikabakura mu micungararo no kubahindura abana b'imana hari umuntu azoryumva kandi hari uwuzoryizera yavuze kandi ati ishoka ikenekerejwe ku bitsina by'ibiti nta buri giti kitizera kiracibwa kigaterwa mu muriro rero ubwo nibwo bwari ubutumwa bwiwe we yari umuco w'icyo gihe Yesu yavuze ati we yari umucuci bibatsi kandi hashize igihe kimwe mwari ipfuje kuwugenderamo Yohana yakoze iki umuvugishwa ati we ahagaze hagati muri mwe bw'ubunyene jewe ntibimbereye gufundura utugozi tw'inkweto ziwe kandi niyamara kuza gutangura igikorwa nzoca mvaho mana we kuko we yari umuco nta mico ibiri cyangwa itatu ihari nta madini ane cyangwa atanu atandukanye ahari hari umuco umwe nta mu metodiste umubatiste umuruteriyani umupresbiteriyani kristo ni we muco kandi umuco ni ubugingo kandi ijambo ryagaragajwe n'umuco w'igihe ati nihabeho umuco haca habaho umuco yego mugenzi ati nihabeho umuco kandi umuco urahari yavuze ko hobayeho umuco muri iki gihe kandi umuco uriho araje ndabyizeye raba ku masezerano y'iki gihe mana we umuco wose wigeze kwaka ibihe by'amashengero tubona ukuntu cyabaye ikintu cyababaje kuraba guhakana mu byahishuriwe Yohana gatatu ndazi ko nabyanditse ngaha ibyahishuriwe Yohana gatatu kandi ndazi icyo nariko ndisunga niwihweze isezerano ry'iki gihe ibyo tubayemo umuco wanswe bakoze iki barawanse aho hambere kubera iki bo babayeho mu gukayangana uno munsi bariko bakora iki cya kintu nyine hewe uri umukristo jewe ndi umuruteriyano jewe ndi umubatiste jewe ndi umupresbiteriyano iyo nta kintu na kimwe gisigura ni nk'uko wavuga ko wahoze uri ishashi y'ingurube cyangwa impfizi y'ingurube cyangwa icyo ari cyo cyose ushaka kwiyita murabona iyo niyo nsobanuro yabyo rero ntabwo wasuzuguwe ariko mu gihe urishize ku ruhande rw'ibyushi umushinge uko ni ukuri narababajije ikibazo umukristo uwo ni kristo muri wewe kandi namba kristo ari muri wewe rero ijambo riri muri wewe namba kandi ijambo riri muri wewe igihe umuco uriko uraka wosohokamwo gute murabona icyo nicyo kibazo icyo nicyo kirero kihari umuco wo kumugoroba uri kuraka igiti cy'umugeni kireze yo mwibuke yuko baciye amashami y'icyo giti cya kera kandi imiranga y'inzige zikegeta yariwe n'izararaye n'imiranga y'izararaye yariwe n'izitaragurika imiranga y'izitaragurika yariwe n'iziyigiza ibyo aba metodiste iby'abametodiste basigaje n'iby'ababatiste bariye iby'ababatiste basigaje n'iby'abapentekoti bariye yavuze ati iki giti cyari Yoweri hari ati cyarahimbuwe gisigara ari igishitsi ariko yashaka kumenya ko cyo kwengeye kuba ego pe yarabitse icyo giti ego mugenzi kubera ko cyari icyo umugeni wiwe kandi yongera kuvuga ati nzoshumbusha ni kuhora hagize niki nzogaruka nibyo byose byariwe n'abaruteriyano n'iby'abaweseleye biriye n'abandi bose kandi nzobishumbusha kuko byose bikiri mu mizi y'icyo giti murabona kiryamye hariya mu ivu nka kurya amakame yashunguruka hasi nk'uko navuze ku byerekeye urya mwigeme cyari kirambaraye hariya kandi nzamba y'imana izovuga munsi munaka hanyuma abatoranijwe mu baruteriyano mu bametodiste mu batiste bo badafise icyo bapfana n'idini ryaryo ryose Riteri ntiyigeza shingi ikintu cyari cyo cyose modi ntiyigeza shingi ikintu cyari cyo cyose wari uwo mugwi w'abariki inyuma yiwe ni wo washinze idini batoye igishishwa John Smith ntiyashinze idini cyari cyo cyose nta numwe muri bo yashinze idini wari umuco w'igihe riteri w'Israel cyangwa wari we wese muri bo yari iyo migwi ya mu nyuma yabo yaje mu nyuma niyo yashinze idini mbe mugera ntiyigeza shingi ikintu na kimwe muri Pentecoste Pentecoste ni migenderanire n'Imana si dini ntiyigeza shinga ikintu na kimwe yo oya ariko umuntu yiyita umupentekoti niwe yari shinze ico ni gishishwa hiyo kiriko kirapfa hako bogihinguramwo urupapuro ngo bagire ishusho ikwiye ya Yesu Kristo imateko oya bisohoye hanze rero ntaco bafise bogikoramwo bareke bagende ariko turabonye rero uyu muco iki giti Kristo yatawe kandi nishengero kuki kubwirya mpamvu nyene babikoze ubwa mbere kwa gukayangana kutariko kw'imico y'ibindi bihe kandi ati uko yararejo ni kwari n'uyu munsi ni kwazo kwama ibihe bidashira abaheburayo 13:8 havuga yuko ari kwari ni wa wundi nyene no munsi nkuko yahoze nyene kuko akora vya bikogwa nyene yakoze rya jambo nyene uri ya Kristo mwumvirize nshaka gusa kubafata ubu hama ndeke ibi bibe ku muntu kugatwe kiwe sindabizi ndi buhoro nahisemwo nimba no kizimya canke ndo kizimya murabona kubwiyo band de ndaza kukireka kigumaha murabona nshaka ndabasabe ikintu murabe mwitegereza ibi murabona uko yamyejo niko azokwama ibihe bidashira mwitegereza ibikorwa byiwe ibyo yakoze bigaragaza rero mumwumvirize neza igihe yahagarara hariya muri Yohana 14:12 yavuze ati ibikorwa jewe nkora namwe muzobikora kandi muzokora nibibiruta kuko jewe ngiye kwa data rero yarabivuze isi n'ijuru bizovaho ariko iryo jambo ntirizotsindwa rero nimba turi ku iherezo ry'ibihe biri hehe ibyo bikorwa bihambaye bizoba murabona turaha ntituraronka mwumvirize nimba ikiranga minsi cy'abaromani ari cyo kuri dufise 6 dufise imyaka 33 isigaye buri mwaka 2000 isishikano umuhero wayo imyaka 2000 ya mbere yahoneje amajwe n'amazi imyaka 2000 ya kabiri Kristo yaraje ubu ni 1964 iri kwiraza imyaka 36 rero ikiranga minsi cy'ubuhinga bw'ikibigenda juru caba nyegiputa kivuga yuko tumaze kurenza imyaka 17 n'imyaka 17 hejuru y'ibyo ibyo byotegerejwe gusiga imyaka 19 isigaye Yesu yavuze ati igikorwa kizobagabanywa kubwa batoranijwe bitabaye uko nta muntu w'inyama yorokotse tugezehe ibikorwa nkora namwe muzobikora bya bindi nyene ariko muzobikora muzokora nibibiruta rero ni murabe nimwumvirize reza muje ku byanyu ndasenga ku Imana yo kugurura imitima yanyu n'ubwenge bwanyu kubwo gutahura kugira muze mutahure mutavuze ko bibenge yaha nimwitegereze neza yavuze umunsi umwe reka turare kimwe mu bikorwa bihamba yakoze reka gusa duhagarike kubwa ibintu bikeya reka twiyumvire igihe kimwe yavuze ati nta byo kurya mubaha bavuze bati nta kintu dufise yavuze ati mufise iki nzanirya ibyo mufise hanyuma bavuze bati dufise udukate 5 n'udufite 2 yavuze ati nimubinzanire kandi yafashe utwo dukate 5 twinkomokaca atangura kumanyagura utwo dukate kandi kuva muri iyo inkomoko yakoze umukate wagaburiye abantu 5000 uko nukuri hanyuma yavuze yafashe ifi ati mpiyofi mbere ifi imwe kandi yakuye muri iyofi iyindi fi n'indi fi agaburira abantu 5000 mbega nukuri ariko mu minsi ya nyuma nta kintu yarafise yavuze gusa kandi yavuze ati vuga bica biba hariya kandi byari hariya atakintu muri icyo nta gikoko bitaye kireye yarafise nta na rimwe riri yari iri hada yaravuze gusa ati nibibe bica biraba murabona yo ijambo ryiwe ntirinanirwa kandi ritegerezwa gushitswa nari gushobora kubabwira ibintu byari kubakora ku mutima murabona biriko biri mu gihe avuze yuko bibe mureke abivuge murabona neza na neza murabona ubuseruko burengero ngaha bwarasubiye kuza buhura n'ubuseruko yari Mose gushikaho yafashe umusenyi kandi yaravuze ati inda nizibeho kandi kubandanya nkuko kwisi ariko muri kigihe cyanyuma nta kintu na kimwe afata murabona ijambo gusa nibibeho hama kikaba ibipfutswe niko bizoba nshaka gushinga intahe ya bimwe muri ibyo bintu kuri uyu mugoroba murabona murabona ibyabaye ko mushobora kubona kwiriya kwe aririya ya kwari ya mana amajambo yiwe ntashobora ibi bikogwa nkora namwe muzobikora kandi muzokora nibibiruta nafashe ifi nkura mwifi si ntutegerezwa kugira ifi murabona igumari imana aracari ya mana nyene wa mwana w'imana nyene yakuye ifi mwifi ni wa mwana w'imana nyene uyu munsi bibikogwa nkora namwe muzobikora mbere muzokora nibi biruta bizorushirizwa ibihambaye gusumba ibi muzobikora kandi abantu banka kubibona ibikogwa bihambaye umucatariwo urazi nariko ndiyumvira ijambo runa nariko ndisunga cyane kubijanye n'ubwongereza ariko nariko ndiyumvira kubijanye n'umuco w'ikinyoma hano nta minsi myishirahera mwese muribuka ubusuma bukabije cyane ubwongereza bwigeze kuronka bwarakoretse bwari ubusuma bw'amadorari angana n'imiliyoni ndwi sinibaza ko higeze kuba ikintu nk'icyo hose ku isi twogereranya nacyo ubusuma budasanzwe iminsi mikishize bw'imiliyoni ndwi z'amadolari ku buryo ubwongereza butabitahuye murazi ukuntu babukoze barakoresheje umuco atari uw'ukuri barashyize umuco mu ibarabara ry'indarayi ukugabisha harya gushika rihindutse itara ritukura hama rirabahagarika aho nyine ubusuma buca buratangura muri icyo kibanza umuco atari uw'ukuri watumye habo busuma buhambaye amahanga tarazi waribye amahanga ubusuma buhambaye hakoreshejwe inkoho ubusuma bukomeye cyane bwarakozwe hakoreshejwe umucatari w'ukuri kandi ubusuma buhambaye cyane ishengero ry'imana ryigeze kugira n'umucatari w'ukuri umucidini ryabo warabibyibuye bivuye ku bushobozi bwa mpemu yera warakuye mu ishengero umuco w'agakiza warabibye ijambo igihe bemeye imyizerere aho kwizera ijambo warabibye yo basaba kugira ijambo ijambo ryaba ubwaryo ryarimenyekanishije rimenyeka ryimenyekanishije basaba kugira ijambo ryine hariya inyuma mu gihe cya Yesu ariko ryaravuze riti barabonye umuco munini kandi barawanse barawubonye ariko barawanse yo umusa atari uw'ukuri ego bwatumye haba ubusuma buhambaye cyane ku ishengero imyizerere mibi y'idini mwene data ntishobora kweza ijambo ryagaragajwe ryagaragajwe urubuto bibiliya yavutse Yesu yavutse ati ijambo ry'Imana ni urubuto umubibyi yabibye murabona kandi imyizerere mibi ntizokweza iryo jambo oya oya igihe cy'ubukanye cy'igihuhuzi ntigishobora kweza ingano oya namba bisaba ubushuhe bw'umuco w'izuba kubera ryari ijambo ryavuzwe ry'Imana gukora ikintu nk'icyo kandi bisaba ijambo ryavuzwe ry'Imana uno munsi kwereka bera b'Imana yuko Yesu Kristo ari muzima wa wundi nyene ejo we n'uyu munsi n'ibihe bidashira niko ari n'uyu munsi imyizerere n'amadini ntazoshobora kubikora arakonje kandi sindajwa ishinga kandi urubuto ruzoborera mu ivu ntirushobora kumera ahantu nkaho nicyo gituma uno munsi tufise ibyo dukora nk'uyu mwene data w'igikundiro Billy Graham umunyamivyuro akomeye ndibaza yuko Imana iri kwirakoresha uwo muntu ariko raba icakora aja hariya hanze muba batiste n'aba presbiterian ukora iki ufise umurwi w'abanywanyi bishengero murabonaho aba batiste b'umuru bo mu bumbano ko bishima ko bafise amadini menshi cyane cyangwa idini ryabo ryabaye rinini gusumba abandi abaporoti abakatolika baratwaye bose hafi umwaka uheze murabibona mu kinyamakuru byarabaye atankeka ntimugiri ikibazo rizotwara bose kuko ryatwaye aba batiste na bose hamwe kandi bose numwe kandi ntibabizi ikoraniro mpuza amashengero ryo kwisi yose ikoraniro mpuza amashengero ribashira bose hamwe n'ikintu kimwe idini rishira kuki kuki mwoshaka kuguma hano canke hano mugihe mwankibi itandukaniro riri hehe mbega ntimuriko murakoresha ya mazina nyene ya madini kuko muri mu kibanza kimwe rimwe igikoko kandi kindi nacho ikimenyetso rero niko bimeze rero ntatandukaniro nihari yarashizeko ikidodo ciwe cemeza kandi aho muragifata kandi wari we wese ariko aja hariya neza na neza muri White House kandi Washington DC kandi inama nkuru mpuza amashengero kandi niyo mugiye abayobozi b'amashengero barabajanye neza na neza nkuko Bibiliya yavuze bari gukora uko mana we no kwifuza ko umwanya utanyaruka cyane rero nimwiyumvire gusa rero aho tugeze murabe amasezerano y'iki gihe yaranzwe kandi ni gute amashengero yakoze muri kino gihe cyanyuma umuco w'idini warakayangana kubaho mu muco utari ukuri wico nico gituma ritazokwemera niyo mpamvu ari jambo mutabona ibitangaza umuherezi yarambajije ibibazo nta gihe kinini kihaciye kandi yaravuze ati mushinga ntahe Branham yavuze ubatiza gute ubatiza umubatizo ki umukobwa umwe ava muri rino shengero yarasubiye inyuma aca ararongorwa n'umuhungu w'umukatolika kandi yaciye aja mu ishengero katolika kandi yaciye amuzana mu ishengero naravuze nti naramubatije mu mubatizo ru Kristo yavuze ati umusenyeri ashaka kumenya naravuze nti ni vyiza ngivyo yavuze ati mbega urarahiye kubijanye nibi navuze nti sindahira uko vyoba kose kandi yavuze ati ego naravuze nti nimba dashoboye gufuta ijambo ryanje kwemera rero ni vyiza kubera sindahira Bibiliya yavuze iti ntukarahire na gato nturahire ijuru canke intebe y'Imana canke isi kuko ariyo ndava y'ibirenge byayo ariko ijambo ryanyu ribe ego canke ribe oya ego kandi oya naravuze nti ategerezwa kwemera ijambo ryanje yavuze ati rero wavuze umubatizo ru Kristo ushaka kuvuga iki kubwo kwibizwa navuze nti nibwo buryo bwonye n'umubatizo ru Kristo ukogwa navuze namubatije mu ruzi yo hiyo naramwibije mu mazi mu izina rya Yesu Kristo ndamwiburura namubatije mu izina ry'umwami Yesu Kristo niwo mubatizo wonyene ru Kristo uhari yavuze ati egome yarabyanditse uko nyene kandi yavuze ati nigitangaza yavuze ati urazi ishengero katolika ryahora ibatiza nkuko navuze nti ryari kandi yavuze acarabandanya kandi ibiganiro birabandanya umwanya muto kandi yavuze ati rero turi katolika y'inkomoko nzi yuko arya hariho ibitabo bitabu murazi n'ibyakahise kuri byo navuze nti uko n'ukuri ariko navuze nti kuki none mutabikora iki gihe yavuze ati turafise ubushobozi bwo guharira ibyaha byo guharira ibyaha yavuze ati mbega Yesu ntiyabwiye abigishwa biwe ati uwo muzoharira ibyaha byiwe azoba bihariwe n'uwo mutazoharira ibyaha ntazobiharirwa abo ntibazoharirwa naravuze nti egome yaravuze none ibyo ntibihishengero ububasha Petero yari umutwe w'ishengero navuze nti nimba ishengero rizoharira ibyaha nk'uko Petero yabikoze navuze nti rero mu gihe babaza niki dutegerezwa gukora kugira ngo dukizwe yavuze ati nimwihane umwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo muzobona guharirwa ibyaha byanyu navuze nti kora uko nanje nzocana nawe yavuze ati ugerageza kuburanira bibiliya yawe navuze nti iryo ni ryo jambo rero yavuze ati imana iri mu ishengero ryayo navuze nti imana iri mu ijambo ryayo umuntu wese amajambo y'abandi bantu n'ubupeshi ayiwe n'ukuri murabona rero ubundi buryo yashobora kubona ariko baje hariya hariya neza na neza mu mwiza kandi abo baporoti ibihumbi byabo bagwa muri wo ngaba ngaha batora imigenzo n'ibindi bintu baje rimwe na ririya muri wo ijambo risohoka hanze ribigaragaza Yesu Kristo yigaragaza wenyine uko yararejo niko ari n'ubu kandi niko azokwama kugeza ibihe bidashira muri uwo muco w'ububeshi w'umugenzo babandanya bawinjiramo gushika mu mwiza neza na neza nk'uko bakoze mu gihe cya Nowa neza na neza nk'uko bakoze mu bihe byose barabikora niko babikora n'uyu munsi kandi gushika mu mwiza kubera iki banga umuco kubera zanemera zabahumishije yo Nikihe gihe cy'umwiza tubaye mwubu ego banka umuco w'ukuri udashira wa Kristo kandi nico bikora amadini ntashobora kuzana ubugingo ku ijambo ry'Imana kubera bizana ubugingo ku idini ryawo bidufisa amavuga ko ari abakristo murabe ngaha nimba umukristo nabajije uyu mupatiri nimba nzocana nawe uko ishengero rya katolika ryari ku ntango kuri Pentecoste atari Nikaya iroma ishengero ntibyigeze bitangurira imikaya i Roma byatanguriye kuri Pentecoste murabona i Yerusalemu ni ishengero ryatanguriye ariko navuze ubu nzokwemera ko aba bantu izo nyagano nibindi bakiriye mpemu yera bashebuja babo babonye inkomezi zabo nibindi bintu ibyo bakora bazura bapfuye bavuga mu nzindi ndimi basenda madayimoni bavugishwa ibintu bitaraba kandi abavugishwa muri n'abandi basohotse bambaye insato z'intama barya ibyatsi baza muri iyo nama nkuru y'Nikaya n'ibindi mbega abantu bahambaye kandi aho basohotse bava hariya baca baja hariya mu nama nkuru y'Nikaya bahaga baharanira ijambo ariko iyo minsi 15 basesetse basesetse amaraso baciye bemera data umwana na mpemu yera nk'inyigisho mu gishingo cy'inyigisho cha Bibiliya n'izina rya Yesu Kristo biciye muri ivyo haje amashengero menshi y'abaporoti yavutse neza na neza muri iyo cyo kintu cha kintu nyene cibi bintu byose kwakira mpemu yera nabi bafashe igaburo ryera banywa umuvinyu iyo yari ukaristiya nkeranda isigura mpemu yera umupatiri arayiguha rero Bibiliya ntivuga iti igihe umunsi wa Pentecoste washika haje umupatiri harya nibarabara ikoro ihindukirije inyuma ibifungo by'ishati biri inyuma avuga ati sohora ururimi rwawe ufate ukaristiya nkeranda hoya ntiyavuze ibyo yavuze ati mwebwe abantu mwese nimunyaruke hano hama mumpe ukuboko kukuryo ko gufatanya mwebwe ababatiste abametodiste n'ababatiste nzokwandika izina ryanyu zanikete rivuye ahantu hanaka yavuze ati bose bari bakoraniye ahantu hamwe bahuje umutima n'inama hama haca haza giturumbuka igihinda kivuye mu ijuru nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gitwira hose mu nzu bicayemo bose buzuzwa mpemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpemu yera yabahaye kuzivuga baciye basohoka mu ibarabara batambuka nk'abantu baborewe Mariya n'abandi bose munsi yo gusigwa kwa mpemu yera kubera iki abantu bavuze baba twenze bavuga bati aba bantu buzuye umuvinyu mushasha bari bande bari bahumishijwe na zanemera uwo muvuga butumwa mugufi yahagazaho hejuru yitwa Petero hama avuga ati yemwe bayuda n'ababa mwese ahantu abantu baba i Yerusalemu mwese ababiyudaya ibi ni mubimenye kandi ni mubitahura amajambo mutahura amajambo yanjye aba ntibaborewe ariko reka ndababwira uko ibyanditswe bivuga ko byotegerejwe kuba uyu n'umuco uku n'ukugaragazwa ku ijambo amen icyo kintu nyene kiraba muri iki gihe kandi bakora nk'uko bakoze kiriya gihe barigira bakazungagiza imitwe yabo rivuga riti nimubareke bonyene impumyi rongori yindi impumyi bombe bagwa mu cyobo yo bisaba Kristo ubugingo budashira kuza n'ubugingo bw'ijambo kukugaragazwa ijambo ryihinduye umubiri yo mana we bifata ijambo bifata mpemu yera gushitsa ijambo ry'Imana igihe Yesu yavuga ati nimugende mu isi yose mubwire ibyaremwe byose ubutumwa bwiza murabe rero Mariko 16 igikogwa ciwe cha nyuma isi yose si yose ntibwari bwagere hariya murabona ati sisi yose kandi mwigisha ubutumwa bwiza kucaremwe cyose uwizera ku isi yose ati umubati umubatize uwizera akabatizwa azokizwa ubutazokwizera nawe azotsindwa n'urubanza kandi ibimenyetso bizokurikira bizera nibi bazorambika ibiganza kubagwaye bakire ba nabavuga butumwa oya bazoba abanywanyi bishengero beza oya mwizina ryanje bazosenda amadayimoni bazovuga izindi ndimi bazofata inzoka canke banywe ikintu cica ntaco kizobagira na gatoyi bazorambika ibiganza vyabo kubarwaye bazokira yo manawe kugera he muri mucaremwe bangahe isi yose gushika agarutse ibi bimenyetso bizo unyizera wese ibikorwa nkora na wazobikora kandi nibisumba ivyo azobikora kuko ngiye kwa data o dushobora gute kwitandukanya n'ikindi kirenge yuko nshobora kuvuga turi mu mwijima mwinshi gusumba uwo barimwo rero ndose ibice bibiri byo muri bibiliya ngaha hanyuma shaka kurangiza byihuta uko bishoboka turi mu mwijima mwinshi cyane gusumba uwo barimwo ndazi nabaruhijije ngahisaha n'igice ariko murabona iyi bandi giye hariya murabona bari mu mwijima mwinshi gusumba uwo tubayemwo navuze ko kuki amashengero muri uyu muco ya yuzuye uruhendo bisa n'ukuri rero mbega Yesu ntiyavuze reka turabe Matayo 24 murabona Matayo 24 Yesu yaravuze ko mu minsi ya nyuma izo mpemu zibiri zizoba zegeranye cyane gushika naho zozimiza batoranijwe yaba byoshoboka hazoba umugwi watoranijwe uzosohoka kugira ishengero mu minsi ya nyuma kandi aya madini nivyo bita ukuri kwabo bizoba byegeranye cyane nk'ikintu kuri gushikaho byo jimije n'abatoranijwe mbere naba bapentekoti rero ntushobora gufata umupentekoti ngumuzimize n'imyizerere kanaka yaba metodiste cyangwa ababatiste ntushobora kumubwira ivyo arabizi neza ntushobora kuzimiza umubatiste kanaka n'inyigisho z'aba ruteriano naho nyene murabona kandi namwe ntimushobora kwakira ubutumwa kuzimiza ubutumwa rero muri iri jambo mukoresha imyizerere kanaka y'abapentekoti data umwana mpemu yera y'ubuwe ishi nibindi bintu byose bimeze nk'ivyo no hiyo inyuma muri izo zanemeraho iryo dini rishinze oya ntimuzo kwigera mubazimiza kuko abatoranijwe ntibazimizwa nibiki kuzimiza uko gukayangana ukora iki iriko irongorera ishengero mwibagiro ry'urunani no gukayangana iryo rizoba ibagiro rya nyuma igihe ryo ya igihe ryo rya Roma bazoba biyunze hamwe igihe bazogira ya shusho y'igikoko iryo niryo bagiro rya nyuma kandi uko gukayangana mufise nga nimurabe ico kuriko kurakora kuriko kura kurongorera abantu impene imisi yose irongorera intama kwibagiro mwarabibonye ku macuniro ko impene izokwiruka igeze hariya hama ikarongorera intama izosimbagurika icireka ya ntama igendeyo nico ikora imisi yose uko n'impene zarongoye
It's a Roman hierarchy.
Zarongoye Yesu mwagazi w'intama kwibagiro impene zi Roma uko n'ukuri n'impene z'amadini uyu munsi zirongorera intama y'intungane kwibagiro bashira ubwaba amazina yabo mu bitabu hama bikaba birangiye ico nico kimenyetso cy'igikoko mu izina ry'umwami ndavuga ndabifise haciye igihe kirekire uko nukuri nibyo atankiye iki gikoko niki igikoko niki n'ubutegetsi bwa Roma idi ni rya mbere niki ye kimenyetso cacu cakintu nyene neza na neza nkuko cari kiri ibagiro kugukayangana ariko mu ruhande rw'umwijima n'ubu turacabona umuco w'Imana wakaka mbega ukuntu dushimishwa n'ibyo nimwumvirize neza twarabonye umuco ijambo ryiwe ryasezeranye muri iki gihe ryaremejwe kandi riragaragazwa n'ukuri umuco w'igihe yo mana we nta kintu cy'ikinyoma kihari nta kintu na kimwe aha nta kiringo kirekire kihari umukozi w'Imana yavuze igihe yari hariya muri Florida kandi yari afise imodoka ndizera ko yari ishevre pod kandi ikintu camushikiye ntiyashobora kucitunganiriza hama yagiye aho bakorera imiduga hama wa mu mekanisiye wa kera yaragiye munsi yayo n'impande yayo ayugurura impande zose ntiyashoboye kuyikora kandi yaragerageje ibihama ntibyakoretse kandi yaragerageje n'ibindi bintu ntibyakoretse yashyizeho imoteri itanga umuriro ashyirako ibi kandi ashyirako akuma gashobora kwinjiza mu kandi ashyirako n'akandi kuma ntiyashobora gutuma icyo kintu gikora ntiyari gushobora gutuma bikora mu nyuma umuntu yambaye neza arashika avuga ati noshobora kuguha impanuro kanaka umukamekanisiye yari afise icyiyumviro gikwiye cyo kuvuga ati ego mugenzi yavuze ati fata iki hamuteranye niki hamwe niki hanyuma yavuze bishyire hamwe hanyuma ugerageze hanyuma yafashe ibi arateranya n'ibyo kandi abishyira hamwe hanyuma aragenda hanyuma uyu mumekanisiye aca ahindukira hama avuga ati vuga ukuri vuga uri nde yari umukuru w'abamekanisiye yari umukuru ahambaye mu gukora imiduga muri General Motors yari abishoboye niwe yategerezwa kubitunganya kandi uno munsi mu gihe turiko turavuga ku bijyanye n'abametodiste abapatiste n'abapresbiteriyani umuyobozi mukuru w'ibikorwa ringaha umuteguzi w'ijambo ryiwe umugabo yaremye ijuru n'isi kandi yateguye ishengero ryiwe mbega hari icyazi ku bijyanye n'ibisabwa kwizamurwa cyane mbega ishengero ry'abametodiste cyangwa ry'abapatiste arazi ibisabwa niwe muteguzi arazi ibisabwa aruzuye neza inkomezi y'ukuzuka kwiwe haleluya agenda muri twebwe uyu munsi mu bushobozi bw'izuka ryiwe arazi ibisabwa gushyira ishengero mu rutonde rw'izamurwa yarariteguye kandi yarashyize ibyankenerwa ngaha muri bibiliya amina reka gusa inkomezi zicemwo rero yirabe rabakora ibikorwa reka ukwizera mu ijambo rya kino gihe ryiwe ryasezeranwe uno munsi ricemwo muzoribona rikora ibikorwa kuki yarateguye icyo kintu yarakoze ishengero ryiwe akoresheje ijambo ibyo nibyo ashyira hamwe si kubw'abametodiste cyangwa abapatiste cyangwa abapresbiteriya cyangwa idini rya pentekote ariko kubw'ijambo ryiwe umuntu ntazobeshwaho n'umutima gusa ariko azobeshwaho n'ijambo riva mu kanwa k'imana yego mushinga ntaye ni mubakure muri uwo muco utari uw'ukuri hagati y'umwijima iki gihe cy'umwijima tubayemo nsigaranye iminota ishyika itanu hagati y'umwijima ninde azosohora wa mugeni mutoya ninde azi ibijyanye nawo umuhinga mu gutegura ibintu n'ibindi yo ego kuva muri uru ruhe hahendo rw'ugukayangana ngaha abametodiste bakayangana uku abapatisite uku kandi abapresbiteriyani ukundi mbere n'abapentekote ukundi uku gukayangana kose bariruka bashyira amazina yabo ngaha muri uku gukayangana ngaha batahuye ikintu ngaha kandi baje ngaha hama n'ikintu ngaho baje ngaho nk'uko nabyiye urya muherezi nimba mwese muri shengero rya mbere hanyuma mukaba mwarakurikiye izi nyigisho z'abantu inikaya kuki none mutarigera muronka inkomezi bari bafise hariya ku itanguriro none murabona kuki mudakora ibikorwa ibyo Yesu yakoze yavuze ati yo ubu turi abantu benshi twebwe turi mu kindi gihe navutse nti ariko ijambo ntirihinduka yavuze ati ibi bimenyetso bizocana bizokurikira bizera ijuru n'isi bizokurwaho ariko ijambo ryanje ntirizovaho nuko biri niko yavuze yavuze ati rero uri kuvuga kubijanye na Bibiliya navuze nti ego ijambo ariryo Kristo nivyo kandi nuko murabona kandi muri uku gukayangana abamethodiste berekana ivyabo ababatiste berekana ivyabo abapresbiteriano berekana ivyabo umwe wese agumaja hejuru cane igihe cose umugeni muto arihe yiruka ngaha mu bapentekoti bubumwe umwanya muto arashira izina ryiwe harya agacavuga rero agatahura aravye ivya bakora baraza ngaha kandi bati mutegerezwa kwiyunga natwe nimba mutarabo mu ishengero ryacu ntimuri no mu mugeni nta na kimwe mumaze akaja hariya muri assemblees kuraba ivyo bafise ngaho kandi akamanuka mu babatiste kuraba ivyo bafise araba mu ba presbyterian niki kizoshikira ico kintu gikengeretse murabona ariko arabandanya nimutinye azobayo hariya umugeni umwe yariko aravuga ngaha haraheze imyaka ishika kuri ibiri yari hariya epfo muri New Mexico nari mfise igikorane hariya hafi Charlebas de Convence mwarumvise ko kubijanye nabo bariya hepfo ihambaye kandi barafashe umugabo n'umugore wiwe hamwe n'abana baja muri iyi ascenseur baramanuka gushika hepfo gushika hariya baca barazimya amatara yose kandi bamaze kuzimya amatara wari umwijima w'igicugu babikoreye ngaha aha muri iyi mirima kandi gihe kimwe ngaha muri hariya muri Colorado hariya jewe n'umudamu wanje hari inyuma twari hari indani nabo bacabatsa ayo matara oh ushize ukuboko kwawe ngaha imbere nkuko ntiwashobora kubona ikintu na kimwe kandi hariho n'umukobwa mutoya ahagaze hariya acara tutangura gukoma induru yo akoma induru yari yagize ubwoba gushika gupfa hari umwijima cyane ako kana gatoyi kariko kararondeza hose kandi ka gerageza gukoma induru no guhamagara se nyina hantu hose ntiyashobora kuvyihanganira hari umwijima mwinshi ntiyari bwigera abona umwijima nk'uyo ni nk'uko bimeze n'ubu nivyo hari umwijima mwinshi ntuzi aho kuja uja mu bamethodist uja mu babatist uja mu bapresbiterian vyose ni bimwe murabona barya manu ya kera yapfuye yabotse yutsu yinyo murabona cha kintu nyene imyizerere runaka ingo mwiyunge niri naririya nirindi imyizerere ya kera nirindi byose nta Kristo ubona muri byo murabona yo murabona abantu bagira aberanda n'opfuguko rero benshi n'abantu beza hariya muri ayo madini ndiko ndavuga ikintu cy'abantu bari muri cyo ariko murabona ibyo nibyo bafungura kuba barya ko bibabwire ngizi ibyo kujya bitarononekara ngibi kandi uyo mukobwa mutoyi ahagaze hariya yariko arakoma induru n'ijwi ryiwe ryose gushikaho yagira sare nk'uko umugeni mutoyi ameze ariko murazi iki musaza wiwe mutoyi yamubwiye n'ijwi riri hejuru avuga ati mushikanje mutoyi ntutinye kuko yari ahagaze hafi y'umuhinga yavuze ati hano hari umuntu ashobora kwatsa amata ara mutinye mushikange muto hano hariho umuntu ashobora kwatsa umuco arashobora guha ubugingo ijambo ntituzi ukuntu agiye kuza ntituzi gute ryarazoza nta kintu na kimwe ndabizigo ariko ari ngaha kandi arashobora kwatsa amatara dushobora gute kubivamwo sinzi ariko ari ngaha kandi niwe ashobora kudomeka amatara yego mushinga nayo niwe muco arimenyekanisha gusa uko niko yatsa itara nivyo vyo neza na neza bisaba Kristo yatsa matara yiwe umwijima wose ucuhunga aratandukanya ariko arasohora umugeni wiwe mutoyi nzokuri hanga mu banyamahanga kubyizina ryanje abazoronka izina ryanje izina ryiwe ninde si byiza si Methodiste Baptiste Presbyterian Lutheran ni Yesu Kristo uko nukuri niwe muco ukuru muco kandi nta mwiza uba muriwe kandi gihe yinjiye ahungisha umwiza kuko niwe jambo ijambo n'umuco nivyo kuko yavuze kandi yavuze ati ni habeho umuco niryo jambo ryacitse umuco igihe avuze ibi n'umuco w'ico gihe rero ari ngaha mu simu gukayangana ariko abantu babayeho mu gukayangana ariko niwe jambo ryemejwe niwe umuco mu gihe cyo mwijima mu by'ukuri yego mushinga ntahe uko gukayangana kutariko n'ibindi bintu bizovaho yego mushinga ntahe ari ngaha nimutinye mwatsa matara ijambo ryiwe ryasezeranywe ni rizima rigira uryizera ibikorwa nkora nawe azobikora niho rero ni jambo nk'uko data yantumye nanje ndabatumye se yamutumye aza muri we Yesu wa wunda gutuma aza muri wewe kandi ibikorwa yakoze kera akora ibyo nyene kuko kuki ijambo ryambaye umubiri mu mubiri w'umuntu riragaragaza ubwaryo nk'umuco rigaragaza aho niho turi niho biri iriko irerekana inzira igana umuco mu muco abanyabwenge batahumishijwe n'imyizerere y'amadini bazogendera muri uwo muco yo mana we hano hariho umuntu ashobora kwatsa amatara ni byiza akora iki mu gushitsa ijambo ryiwe muri iki gihe Yesu umwana w'Imana we yasezeranye ijambo muri iki gihe ari ngaha hamwe natwe nimutinye nimurabe ibyo biriko birakubiraba barabe uzogendera mu mwijima ba umunyabwenge abafise ubwenge Danieli yavuze ati mu minsi ya nyuma bazokorera Imana yabo ibikomeye murabona murabona bazogendera mu muco nk'uko ari we ari umuco ntimutinye harashobora kuba umwijima kubona nk'uko bagiye kudutegeka umwe wese ibi byose murabona bavugira hejuru aya mashengero yose mato mato n'ibindi ategerezwa kwinjira ubu mutegerezwa kwinjira canke barabugarira bazobikora ubu dushaka kugenda tunyaruka iri joro iyo ngeze kuri uyu mwanya murabona ubu bo tugiye kurangiza utegerezwa kuba umwe muri bo canke ukavyihoza muri ibyo canke ntabyo mushobora gukora ntimushobora no kugura canke kugurisha nuko nimwotinyuka gusengera abarwaye fashwe muri ko murigisha n'umunywanyi umwe cyangwa umuntu uwo ari we wese afise ikintu cerekeye ibya mpemu mucamujanwe imbere y'amategeko bakabamanika uko n'ukuri murabona murabibona nibyo biri mu binyamakuru byabo ego mu mugenzi rero ntimushobora kubikora mutegerezwa kuba umunywanyi w'idini mwene data reka ndakubwira ikintu ubure kwinjira kwinjiza Kristo mu mutima wawe ubunyene kubera ko hari igihe kigiye kuzaho uzobikenera by'ukuri muri hanze rero mwibuke igihe icyo kidodo kizoshirwa ko azoba ari ngaho burundu murabona rero ntimubikore ntimwizere ibyo bintu muje muri Kristo ubunyene ijambo ego mugenzi agaragaza ijambo kandi akerekana ko ari umuco w'igihe nuko tumenya ko we ari umuco kubereka we ako ari umuco wigaragaje mu mubiri tubimenya gute yari ijambo ry'Imana ryigize umubiri murabona ijambo ry'Imana ryariko ririgaragaza yigaragazaho Mesiya azozira icyo azokora wa mugore yavuze ku ibombo ati igihe Mesiya azozira azokora ibyo bintu utegerezwa kuburi uwo muhanuzi ari we niwe jambo atubwira ibintu bitaraba yavuze ati ndiwe murabona byari bikwiye umuco wara ku ijambo ryasezeranywe nguwo muco yaciye aja mu gisagara ubwo nyene avuga ati nimutse muraba umugabo yambwiye ibintu nakoze ubwo siwe Mesiya byari bihagije murabona uretse iby'abandi bavugamo yarazi ko yari mesiya mwibuke mu gihe cyose mu gihe cy'umwijima imana yamye tuma ijambo ryayo rita nduritandukanye umuco n'umwijima yarabikoze mu gihe cya Luther igihe ishengero rya katolika ryari rifise byose yarungitse Luther nk'umuco wakaka hanyuma Luther yatandukanije ukuri n'umwiza kandi n'igihe abaruteriano bagwa yaciye ahagurutsa John Wesley yatandukanije umuco n'umwiza no mu minsi ya Pentecoste igihe abo kwa Wesley bagwa hanyuma abamethodiste bakavangirwa hamwe n'ababatiste mbere n'abapresbiteriano yarungitse ubutumwa bwa Pentecoste butandukanye umuco n'umwiza abapentecoste baciye basubira kandi aho hanze mu mwiza uko mu madini yabo bafashe imigenzo yabo n'ibindi rero igihe cyageze kuri iri jambo igihe cyageze kuri iri jambo rigaragazwa ararungika umuco ijambo ryagaragajwe nk'uko yabikoze kwitanguriro arungika ijambo kandi rikigaragaza hariho umuco kandi wama utandukanya ubu nivyo biriko biraba nk'uduco duto duto twohozeho kwitanguriro nimurabe bana bato nk'uko mvuze narengeje ko iminota itanu ariko mundeke mvuge ikintu kimwe hari umugabo ari ngaha ntimugire ubwoba naho bovuga iki narabibonye biza ahantu ku buryo ntarinzaho nogiye hakurikira ariko yamahari ukubaho kwiwe ntikunyiganyiga yamahari iminsi yose arashobora kwatsitara ego mugenzi ararindiriye gusa ngo arabe ibyo mugiye gukora arashobora gufyonda kantu ko kwatsa igihe cyose ashakiye ego mushinga ntahe hari umugabo hano ashobora kwatsa amatara abagiye kuba mu bure bw'igitutu cy'urupfu bamwe muri bo bafashwe na kanseri abandi munsi y'urupfu bw'amadini bamwe munsi y'urupfu bw'imigenzo bamwe munsi y'urupfu bw'imico kandi ubwo bwoko bw'impfu bwose kandi bwarabonye umuco mwinshi umugabo yakije amatara n'umwe yavuga ku itangurira ati nihabeho umuco yamana nyene ejo uyu munsi n'ibihe bidashira ari ngaha uyu munsi ahanye n'ubu ntimugire ubwoba arashobora kwatsa amatara igihe ihamwa rizoza ntimuzogire ubwoba hariho umuco yavuze ko azotwara abantu biwe umugeni ntazoca mu mibabaro irizo kwigera bimushikira yavuze ko bitomushikira azoza yajanywe kure bazobigenza gute mwene data Branham haza hasa n'ahirabura rwose uko hazoba hije kose mudashobora kubona ikiganza cyanyu imbere yanyu muzoce mwibuka hariho umugabo hano ashobora kwatsika azoza muri iryo shengero muvuga muterega ndi mukuri yego mesha drake mesha ke na bedi nego bari baterewe mwitambwe bw'umuriro ariko hari umugabo hariya yashobora kuzana agafuto ego mushinga ntahe kirya gihuhusi cy'ububasha cyamanutse ku munsi wa Pentecoste yaracakije hanyuma hatse umuyaga ushira kure yabo umucanwa wose hari umugabo hariya yitwa umugabo agira kane hariho umwe uno munsi ni we wenyine haleluya afise umuco waka mu kiganza abari bicaye mu ijamba ry'umwiza w'urupfu umuco mwinshi warabakiye ntimubite nimubyakire mu izina ry'umwami wacu mu gihe twunamitse imitwe yacu akanya gato gusa tuzogendanira mu muco mwiza ingo aho amama y'ubuntu akayangana yakaka impande zacu zose bwije yesu umuco w'isi tuzogendera mu muco n'umuco mwiza cyane uzaho amama y'ubuntu akayangana yakaka impande zacu uko bukeye uko bwije yesu umucho w'isi.
Shine all around us by day and by night.
Yesu umucho w'isi. Ingo mwebwa bera bumucho bashingiye intahe Yesu umucho w'isi. Hanyuma rero inkengeri z'ijuru zivuge Yesu umucho w'isi. Nigiki jambo rishingiwe intahe ni Yesu no munsi niwe jambo tuzogendera muri uyo muco n'umuco mwiza cyane. Uzaho amama y'ubuntu akayangana yo yakaka impande zacu uko bukeye uko bwije. Yesu umucho wa mucunamitse imitwe yanyu. Ni bangahe ngahabo babituza kugendagendera muri uwo muco munsi y'uburongozi bwa mpemu yera. Ijambo rishingiwe intaho uno munsi murabona ijambo ry'Imana ryari ryarasezeranywe kuri uno munsi muribona rigaragajwe. None siko yari ari mu itanguriro, yari ijambo umwana yari yavutse we, yari ijambo, yari Mesiya, yari ijambo ryashingiwe intaho. Yari jambo Imana yaravuze iherezo uhereye ku itanguriro. Rero hariho ijambo ryerekeye uno munsi kandi ari ngaha kugira ngo arishingire intahe hagati y'ugukekeranya umwiza n'umuco bishaka gusa n'ibyo, ariko sibyo. Ivyo ntivyerekana ko yoba ari umugenzo. Yesu yavuze ati ninaba nirukana amadayimoni n'urutoke rwa Data mwebwe muyirukana ku bwande ntibigeze bayirukana. Murabona ariko hoya niba nabani nirukana amadayimoni nkoresheje urutoke rwa Data, rero ubwami bw'Imana burabegereye. Yo reka tuvyiyumvire ko mu mwanya tujugije ibiganza byacu bukiwe, hanyuma tuvyiyumvire ko mu gacerere tuzogendera muri uno muco n'umuco mwiza cyane. Kandi uzaho amama yi nimwihane mwizere Imana yakaka impande n'impande zacu uko bukeye uko bwije. Yesu umucho w'isi tuzogenda gendera muri uwo muco n'umuco mwiza cyane. Uzaho amama y'ubuntu akayanganira yakaka hirya no hino yacu uko bukeye uko bwije. Yesu umucho w'isi. Mu mwanya bakiriko barabandanya bavuza hari ikintu ushaka kubaza. Ibihe byose umwamye ari bimwe. Mu minsi ya Noa abataye umuco bakoze iki? Bavuye mu bugombe bw'Imana bacirwa urubanza. Ni igiki cyabaye muri Farao? Farao mu minsi y'umuco wakiye mu gisaka kiriko kirasha aho yari muri Mose yatakambira mu kiyaga cy'urupfu. Ni igiki cyabaye kuri Datani yatanguye mu muco hanyuma akawihakana? Yahereje mu nda y'isi yaramumitse. Ni igiki cyabaye mu bihe byose kuri abo bananiwe kugendera mu muco w'igihe? Ni Yesu ibihe byose, yari Yesu mu minsi yose yabo mu bantu. Ni Yesu no munsi kubera we ari jambo kandi jambo rigira umuco, niryo muco w'igihe. Mubyiyumvire ubu mu gacerere mu gihe ataburyarya dufisiye. Ibaze muragendera mu muco mu gihe turirimba tudatobora amajambo. Unyakayanga na yaka impande zacu zose uko bukeye uko bwije. Yo Yesu umucho w'isi. Reka duhaguruke ubu. ndasenga data wo mwijuru yuko woreka ubu butumwa bukinjira ibyina mu mitima y'aba bantu bari ngaha n'abazumviriza biciye ku mabande ereka umuco wakire iri jambo rubuto hanyuma ugaragaza urubuto rwose rwasezeranijwe rwatetewewe aho hanze mu mihingi itandukanye no mu madini atandukanye reka bashobore guhishurirwa nka Nikodemu naho baboza bwije baza ku muco biduhe mwami reka murayibo bahaduke iki kibazo gikomeye cy'uru kare rwakaswe ku isonga ry'umusozi badakoresheje iminwe rutomenagura ubwami bw'abanyamahanga ubwo bwami bwose ubwa mpemu n'ubw'umubiri hanyuma urwo rutare ruzokuzura isi yose izocibiyekejwe abo urwo rutare rizocanjagura abazocikifu abazokwegukira urwo rutare bazogira umushinge ukomeye yo kristo ndeka nk'umukozi wawe ngire kuri uru rutare rw'ijambo ryawe mwami Imana ndeka nshikame nka Dawidi nk'abahizi ba kera bashyigikiye Dawidi reka mpagararire rino jambo no munsi mu gihe mbona ririko riratabwa n'amadini riryamitswa ahantu hanaka rinyegeje ryinyegeje yo mana jewe duhe kuronka ingufu n'ishaka na mpemu yera kugira dushikame uko ibihe biriko bitera bije imbere byinjira mu mwiza w'intimbatimba ariko duhe kwama twibuka ko uri ngaha kugira ngo watse umucyo umwanyu wari wo wose ubishikiye ko urashoboye kwatsa umucyo data nkuko turasenga nkuko wavuze wewe uri umucyo w'isi duhe mwami imico yakibe iyo igikorwa cawe izomurike cyane ku bandi kugezaho bazobona umucyo w'ubutumwa bwiza uko tubaho mwami umunsi ku munsi ubagaragariza ubuzima bwa Yesu Kristo aho yari ku isi bwuzuye ukwicisha bugufi n'ubudohe yamara hamwe n'ijambo ikori libarizima biciye muri we biduhe mwami kuko tuguhanza amaso wewe ukomeye ufise akantu ko kwatsa mu kiganza ufise isi mu kiganza cawe ufise ikintu cyose mu kiganza cawe kandi ushigikije ijambo ryawe yo data tureke kwakire ijambo urabidukoreraga mwami reka ibi bibe igishinga ntahe n'icyifuzo cya buri mutima wese hano data nkuko turirimba izi ndirimbo ko Dawidi yaririmba indirimbo zahinduka ubuhanuzi zari ubuhanuzi kandi waremanze ubuhanuzi bwabaho tuyiririmba mwami reka bibe kandi no mu mitima yacu aho turirimba tuzogendagendera muri uwo muco ubireke bibe mwami uyu ni umuco mwiza n'ijambo ni Kristo aba hagati yacu isi icyo we yari icari kandi turazi ko ari wa byagaragaza icyo ari kandi dusenga data ko aba bantu bazotahura kandi bakagendera muri uwo muco mwiza tubisabye mu izina rya Yesu mugihe tugihagaza kanya gato ndashaka twese hamwe turirimbe ubu hano hari aba presbyterian aba methodist aba katolika iri ni koraniro rivanze iyo haje iby'amadini ubu mwibuke reka bimenyekane ko atacyo ndiko ndavuga ikubi birwanya abantu bo muri uku gukayangana ariko narabigaragaje muri bibiliya ko ari ibyirore iyo bitaba Kristo yari kuba ariko arakora uko yasezeranye gukora hamwe nabo murabona ariko baravyanse murabona kandi igihugeze hariya uhasanga iki ifatanye n'ishengero kuvuga imyizerere none bitanga iki ngo ino ku iherezo ry'urugendo urasanga byari ibinyoma ibikeke Kristo ni jambo n'umuco baho ubu ugishoboye kubaho ubaho kubyiki kintu kanaka kubera iki ubaho kugira ngo ushobore gupfa umwe wese muri mwebwe murakorera iki ufungura kubera iki mufungura kugira mubeho kugibera iki kubaho kugira mupfe none kubera iki tutabayeho ari kubaho gusa kubera tutabaho ari ukubaho gusa rero inzira yonyine mushobora kubaho ni kwemera ijambo kuko umuntu ntashobeshwaho gusa n'umutima ibyo dukora hano ni cuya cy'uruhanga rwacu umugabo na buri jambo riva mu kanwa ry'Imana ubu ni jambo ryo mu kanwa k'Imana riko riragaragazwa neza hano imbere yacu na mpemu yera mubeho ubwaryo muzibona ubu ndashaka mu gihe turirimbiye indirimbo reka gusa umwe wese ahagarare mu kibanza cyacu agorora ukuboko kandi afata ibiganza by'umuntu yongera avuga ati mwene data reka tugendere muri uyu muco mu gihe turirimba gendera mu muco uzobikora mu mu musengeranire aho mufatana maboko hamwe mu gihe tuyiririmbira hamwe duhumirije uko bishoboka kose tuzogendera mu muco mbe umuco mwiza harajaho amama yurume y'imbabazi asayangana atumurikira impande zose ku murongo no mwijoro ku murango no mwijoro ninde Yesu muco w'isi ubureka dutariki ibiganza byacu tuzogendera mu muco umuco mwiza ingwaho amama yurume y'imbabazi asayanganira atumukira hirya no hino umurango no mwijoro oh Yesu umuco w'isi
come on ye
saints
what is it
Yesu umuco w'isi mutangaza iki Yesu umuco w'isi hanyuma inkengeri zo mwijuru zizovuga Yesu umuco w'isi ubu twese reka tuyiririmbe tuzogendera mu muco kandi mu muco mwiza ingaho amama y'urume y'imbabazi asayangana atumukira impande zose ku murango no mu ijoro Yesu umuco w'isi tucuna mitsi mitwe yacu ubu twibuka igihe Isirayeli yari mu rugendo bafungura manushasha buri munsi bagendeye mu muco w'inkingi y'umuriro iyo nkingi y'umuriro yari Yesu Kristo Bibiliya ivuga ko yariwe kandi uno munsi ari kumwe natwe turayifise turazi ko ari kumwe natwe inkingi y'umuriro iri kumwe natwe iri kwirakora ibintu bimwe yakoze igihe yari hano mwisi kugira ashitse ijambo ryiwe kuko tuvuye hano reka twibuke twibuke mugumane irya ndirimbo mu mitima yanyu igihe turi ko tujya mu ngo zacu kurya amapina yingira indirimbo imbere yo kurya ifungurwa zo mu ijoro mwunamike imitwe yanyu kandi mushimire Imana kuba yararungitse umuco wo kukuzana indya ku isi ku magara yanyu rero mushimire Imana kuba yararungitse umuco wa mpemi ijambo ryayo kugira ashobore gutanga ifungurwa z'ubugingo kuko umuntu ntazotunga ngwa n'umutima gusa ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa kuhoraho bandanya muririmba ino ndirimbo mwenyene mu ngo zanyu mubanyu hanyuma duhurire kandi hano hafi saha 12 n'igice iri joro kubwa makarata y'abasengesho nibindi turababona ubwo kugeza icyo gihe mwunamike imitwe yanyu ngira mbaze mwene data nivire yuko yoza hano ubu umwungere hanyuma adusezere mu ijambo ryo gusenga